Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ibibazo n'inyishu igice cya kabiri bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku muhinga mu bigenekerezo rya 23 kwezi k'umunani mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 964 Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugume duhagaze akanya gato yakubwa isengesho. Mana mukunzi turagukengurukira ijoro ubwa mbere kubera ko Yesu Kristo ari we wa mucunguzi wacu. Turagukengurukiye kuko ari wa undi nyeneje uno munsi n'ibihe bidashira. Turagukengurukiye kubera abantu bizera ibyo. Turanezerewe cyane ko dufise Imana atari Imana yo mu byiyumviro gusa, ikigirwa Mana cyo mu byiyumviro. Umuhemu yo mu vyumviro nta na kimwe cyo mu vyumviro kuri ibyo Imana y'ukuri kandi nzima ibana natwe no muri twebwe kandi ikorera muri twebwe. Si ugukora igishusho ku Mana ariko kuba amashusho mazima y'Imana. Muhemu yera tuvugira mu gishusho ariko avugira mu gwanya gwacunguwe Imana igaragarira mu mubiri. Ese ukuntu tugukengurukira kubwi inkingi y'umuriri ihambaye idugurukira kandi tuyikurikira ahubwo no kubwo kugaragara kose kwa Muhemu umwe akorera igikorwa kimwe yamye akora igihe yaza ku isi. Mbega ukwirugwa biduha. Twakoranyira ijoro Mwami atari kubera iyindi ntumbero ariko kugira ngo tumenye ukuntu no kwiga hamwe n'ubufasha bwawe kuba abakristo beza birushirije n'abayoboke bakwiranye neza kuruta n'isaha turiko tugerageza. Udufashe Mwami, turagukenguruke mu izina rya Yesu, amen. Murashobora kwicara. Hamwe n'ibindi bibazo nka 30 canke 40 sinzi ukuntu ndabigera ko nagerageje cyane kuri uyu muhinga mu kuraba namba n'ushobora no kubigabanya bikaja ku gitigiri gisanzwe ariko sinashoboye kubikora. Ariko nshaka kuvuga ko ngiye gukora neza kubishoboka ku buryo nshobora kwishyura ibibazo kuko ni ibibazo byiza bivuye mu mitima y'abakristo kandi ndashaka tankeka gukora icyari cyo cyose nshoboye cyose kugira ngo ndabyishyure mu buryo bwumvikana bushoboka. Kandi ndashaka gushimira umwami ukuntu yadufashije kino gitondo mu kudufasha gufata ibi bibazo no inyishu yaduhaye. Ubu ndafise byose bivanze, nibaza ko ari 150 birenga kandi iki gitondo twashitse nko kuri 20 ndibaza. Kandi rero ubu imbere yuko dutangura twifuza kuvuga ku ko namba hari uwashatse kubona iyi nkuru ivuga ishengero ritamba roke ku mugiho w'ingoma. Umukozi w'Imana umupresepteriyan warongore rikoraniro ryiwe muri Lock and Load gahunda y'isakaramentu. Reka ndabe akanya gatoya gusa. Abanywanyi bakiri batoya baja mu bya jazz abakinire resi kukubabara kwa Yesu bavuga kubambwa mu buryo bugezweho Lock and Load. Uwo mwungere wo ngaha arongora iyo miyabaga yose hariya kandi berekana ukubabara kwa Kristo kujya kubambwa kwakinywe muri Rock and Roll na jazz. Yemwe ni muri Maryland none ibyo si kintu kinaka. Kandi rero ngi ifoto y'ivyo nariko ndababwira muri iki gitondo kuri abo ba Beatles, ukugaruka kw'aba Beatles. Rero ngayo amakuru mwotegerejwe gusa kubisoma mu kinyamakuru n'ivyo bintu bitandukanye ni nkaho bashize idini rishasha. Rero murongozi ndafise ivyanditse ku rupapuro ngaha, ni mwaronse umwanya namba hari ushaka gusoma ibi canke nshobora kubishira ku kibaho cy'amatangazo. Rero murashobora kubisoma kandi nshaka gusa kubereka ko igihe tubaye mwe giteyisoni mushobora kutabitahura ariko bantu mwe mugera ageze kubitahura uko ivyo bintu bimeze. Savye mwene data gaps yarinze neza kandi ashobora gusoma neza kunsumbya. Namusabye gusoma iyi nkuru yavuye mu murongozi w'umugwi indirimbo z'aba Beatles. Urashobora kubikora mwene data gaps muri uyu mwanya.
It's incredible, absolutely incredible, says Derek Taylor, the Beatles press officer. Here are these four boys from Liverpool. They're rude, they're profane, they're vulgar, and they've taken over the world. It's as if they'd founded a new religion. They're completely anti-Christ. I mean, I'm anti-Christ as well. but they're so antichrist they shock me, which isn't an easy thing. But I'm obsessed with them. Isn't everybody? I'm obsessed with their honesty. And the people who like them most are the people who should be outraged most. In Australia, for example, each time we'd arrive at an airport, it was as if De Gaulle had landed, or better yet, the Messiah. The routes were lined solid. Cripples threw away their sticks. Sick people rushed up to the car as if a touch from one of the boys would make them well again. Old women stood watching with their grandchildren as we'd pass by. I could see the look on their faces. It was as if some savior had arrived, and all these people were happy and relieved, as if things somehow were going to be better now. Taylor paused and stuck a cigarette in his mouth. The only thing left for the Beatles, he said, is to go on a healing tour.
Mbega sivyo yavuze? Benshi bazoza kuri jewe muri ico gihe kandi bavuge bati mwami nitwa murabona. Ubu ntimushobora kubona ko mudashobora gushyira ibyizigiro byanyu kubikora neza kuko izi ndwara. Ntimushobora gushyira ibyizigiro byanyu ku bwoko ubwo ari bwo bwose bw'ikimenyetso nk'icyo. Ikintu cyonyine mushobora gushyiramo ibyizigiro ni uko warahagize. Ivuye muri Bibiliya rero shengera aho niho neza na neza nagerageje kubagumiza abana banje kandi. Nambi kintu kinaka kinshiye kandi Imana ikankura kuri iyi si. Ntimuzozazanigwe na rimwe, mwibuke ibi n'umutima wanyu wose, gumana ni iryo jambo. Ntimurekere irya jambo icyo ari cyo cyose kinyuranye naryo, mukireke icyo ari cyo cyose. Icyo gihe muzomenya ko ari icyo gihe murabona igikorane cyo gukiza indwara. Ubu abanyabyaha baransitaje, abarongozi babo bwite n'ibiterasoni, ubushirasoni n'ukwigenza nabi kwabo, hanyuma abantu bakajugunya imibando byabo maze bagakiza indwara no kuraba kuri aba bahungu. Ni bibi cyane kandi biranduye, kandi Antikristo murabona ni Satani ku gikorane cy'ukwigana. Murabona kuri icyo ari cyo cyose Kristo ashobora gukora, ariko ntashobora kwemeza ijambo. Murabona azofata igice cyaryo ngaha n'igice cyaryo hariya, ariko ntashobora kurifata ryose. Murabona ntashobora kurishyira hamwe. Rero murabona nta gitangaje ko Bibiliya yavuze ko byohakwa guhenda uwatoranijo, nyine niyo biba bishoboka imuhemu ya Antikristo. Rero n'uwujejwe amakuru wabo, uwujejwe amatangazo, ari ku ruhande rw'abo babizera, kandi yavuze ko yatewe n'ikintu kimwe kubera bamuroze. Ibyo bintu bibi none ntimubona abagore, igituma ndi kongerageza kubabwira ibijyanye no kwambara mu butura, kumwa imishatsi, imishatsi moye n'ibindi. Ni impwemu, ni impwemu. Ngibi neza mubimenyesha amakuru byacu bikomeye, n'ibintu byose byerekana hariya Lock and Lore, n'ibintu mu rusengero. Rero ni ahantu heza, ni ha Satani, kandi biguma ari amashengero n'amadini. Garuka ku ijambo bana munyaru, kuko mushobora kandi ntimubahuke kuri ija kure, mugumane neza n'iryo jambo. Murashobora inge niyo muhemu ya Antikristo ishobora kuvuga mu ndimi, ishobora kwerekana ibimenyetso n'ibitangaza, ishobora gukiza abagwayi, ishobora gukora ibintu byose. Murabona abo bantu biyumvira yuko begera Imana, yuko bahungu ari abatumwe n'Imana, kuko ishengero ryataye ijambo. Abo bahungu n'abanywanyi b'ishengero, Elvis Presley ni umupantekote, Pat Boni ni uwo mu ishengero rya Kristo, raba abo bana bapentekote abo mu ishengero rya Kristo, n'abo bose bameze nk'uko ni impembu mbi ziri kuri bo. Led Foley, ijwi ryiza cyane, uwo ni uw'ishengero rya Kristo, aririmba indirimbo z'Imana ukuntu ata muntu n'umwe ashobora kuziririmba, hanyuma mu ijwi rikurikira akaririmba Lock and Lore. Abamenyera ku byamwa byabo, raba amashengero abereye abanywanyi. Elvis Presley ni umunywanyi wa Assemblies of God, ngibyo umwe wese muri bo yashaka, kandi Satani yarabibahaye. Nimubona abagenzi ngene, nimuve n'iryo jambo. Murabona ni muhe mu bibazo, kandi barira aba bagore yuko iyo babikoze ku buryo baboneka nk'abasambanyi muri izo mpuzu, yuko Imana izotuma mwishyura ubwo gusambana. Namba mwizera yuko ndi icyo mvuga, umukozi w'Imana, umuhanuzi mwumvirize ibyo ndababwira murabona birashoboka ko ntoshobora kubibata kubitahura kandi namba mutabishoboye rero mukore guza ibyo nababwiye gukora imana izombaza ibyo mvuga murabona mwebwe mwumvirize neza rwose kandi mwibuke yuko ibi bintu ari imuhemu mu bisanzwe nkumbura umuntu muribuka imana yitwikira urushato n'igisha nigishije ko nta gihe kinini yageze murabona imana yambaye urusato rero mwibuke gusa bamwe muri twebwe batumwa muri iyi si kugira ngo binjire muri ibyo bice ngo batubwire ibi bintu murabona ni ukumenya ibintu bitaraba ni imana ivuga yerekana iyo uciriye urubanza ikintu icyo ari cyo cyose wisunze umubiri rero wababera araba ngaha abantu beza bavugisha kuri batokubwiye ikinyoma canke ikintu na kimwe kandi byose ni umugwanizi basenga banatangura ibikorane byo gukira indwara murabona ni ivya antikristo neza na neza murabona kandi hari abapreseptariano n'ibindi byose murabona ajya amadini ngene akora neza mu kintu kimeze cyo kimwe rero ngaha London mu Bwongereza havuga bari bafise umugwi wa Lock and Roll wiganye Kristo na Yuda n'ibyo byose babise Kristo papa kandi bakoresha aya majambo yose abana b'abasazi bakoresha murabona abana b'imiyabaga bigaruriye isi rero murazi yuko bibiri ibyo yabihanuye intashima batuba imana badafise urukundo abahema bagararije b'ibinyoma batuba ababyeyi murabona imiyabaga yigaruriye isi kandi barabikoze nagiye ahantu hamwe wundi munsi bari kubavuga ibi kimwe muri ibi bintu bishaje byanduye ibyo bintu byose sinashaka no kujyana y'umuryango wanje nabwiwe umufasoni ntiyaya n'amadiska kugwa gute amasenti cumi n'imwe avuze umwanya ungana gute ku isaha imwe yambariye ati navuze ni ngaya amahera yakuremwe yemwe yavuze ati sinoshobora kubikora aba bana baza ngaha kuzivuze rero sinashobora gukoresha amahera hariya nagiye ahandi hantu hamwe murabona rero ibyo bintu byotuma ugira uruhagarara wotegereje kumanuka ukarondera umurundo w'imiti yo gufata inyuma yo kumva biriza ibyo bisazi biramera nabi nyene nk'umukristo namba ukunda bene ibyo bintu uraze gitagenda neza kuri wewe ukeneye gukizwa kuko ukiri muri wewe ikintu kinyuranye n'ijambo ntiwoshobora kwiyumvira Yesu akora ikintu nk'icyo si ibyo ushobora kwiyumvira umwe mu bavugishwa n'Imana akora ikintu nk'icyo nimubona abagenzi ibintu byose hose ni umugwanizi kandi birivuga ingene yoje mu ishusho yugusenga kandi agakora gusa neza na neza nka Kristo murabona ariko uburyo bwonyine azo kwigera ashobora kubivuga si ukuba umunywanyi w'iri shengero cyangwa kuba umunywanyi wa rirya shengero ni ukugumana n'ijambo we n'ijambo rero umwami abahezagire mwese tugiye guca tujya mu bibazo kandi rero ngo gushigisa ni minota ita 50 sinja gushobora guheza ibibazo byose nibaza ko ari ibibazo byiza ni byiza cyane ndaje kumva kuramvura ukuboko maze ntore kimwe ngaha na hariya nkuko mbandanya kandi kuvyishura nibajijira ijoro ko noje gusano reka umuntu munaka akabisoma nkavuga yego canke oya uko si ukubakorera ineza gabantu babajije ibyo bibazo kugira ngo byishugwe rero sinokora ivyo kuko ndaja gutora ibyo nshobora kandi ibyo nshobora ntashobora nzobitora igihe kizokurikira kandi ubu nko kuwiyinga ukurikira sindabizi ndababwire ni mushobora kubona biri gihe kinaka hagati y'uno kuwa gatatu dushobora gutegereza kugenda ubu ngiki igihe kimwe ndi inyuma cyane mu mibonano biri yanyeretse ikirundo cy'imibonano y'iki kirekire gutya yari irindiriye imwe muri iyo aheza amezi yemwe mu gihe ndi ngaha ntegereza gufata bimwe muri ibyo gukora ibikorane bikeya nkora ikintu icyo ari cyo cyose nshobora gukora ngo nkore ikintu kimeze nko kuringaniza ngiye gusenga muri iyi nga mugihe nzoba nagiye maze mbaze umwami nti ushaka ko nkora iki guheza ibicanke ntore iyo mibonano ni natora imibonano rero nzokwiruka gusa nje muhira kuyinga no kugira ngo ko imibonano n'umundi wese w'ahantu hanaka mare umunsi wose mu mibonano kandi namba ntabikoze yemwe nzotegereza kunguruza ayo mibona gushika ngarutse namba ntabikoze rero nzokwishura birazo barungikira ikarata ndababwire ni byiza aba bana bakundwa kubabwira ukuntu bakundana urukundo rubafitaniye umwe azobwira uwundi n'undi azombwira biri ahamagara umwe gusa mu karere hangana n'ibirometero nk'amajana 200 na 50 hanyuma abandi nabo bakabwirana barakundana ntibashaka gushaka ikintu na kimwe bafise bashaka kuba ngaha akanya koza kugira ngo barabe biriko biraba kuko nambu umwami yoshobora gutanga ikintu kinaka bashaka kubanga kugira ngo bacyakire kandi ndabakunda ubumwibuke bagenzi nkundi iki gitondo na vuze ibitangaza kuri bimwe mu bibazo kandi mbona ko bimwe muri ibego yamara naronse muri iki gitondo byinshi n'ibyerekeye abantu bimuka Arizona murabona nibajije ko vyiza no bitomora kuburyo ngo bitahura rero nimwiyumvire ko ngerageza kubwira abantu aho bashobora kuba n'ico bashobora gukora ubu sindi ko ndavuga ivyo mwene data mukundwa hariho abantu babizigigo bashaka kwimukira hariya yemwe umuntu wese ashaka kwimukira atankeka nonezerwa mugendo oba ndi hariya ngamba hariya ndi nganki incuri 10 kandi hariya mfise hagati na Noheli mfise n'iminsi niyo kuba hariya hanyuma ko kanye nyuma yaho nzogenda hakurya y'amazi nzoba ndi ngaha kuri iri shengero nkumbura mayinga biri canka atati imbere yuko ngenda hakurya y'amazi mu mvyuro nkuko bisanzwe ndabikora muri iyi mpeshi kandi rero kubico giye mfise gikorane kimwe nyere ngaha muri Arizona yose kandi ni umuri nzero ifonex amajamba biri hamwe n'abagabo b'abakristo babagwiza tunga murabona namba abantu bari hanze hariya mwoshobora guhagarika iban ubu mugende utangure kuri ibi bibaziri joro ndatora kimwe ngaha kandi biramo birabaryoheye muvuge muti amen nibaza ko tubifisemwo inyungu muri iki giye kandi yo nibaza ko ndavye muri iki gitondo imbere yuko nza ngaha kubisoma bimwe n'ahantu hamwe muri bibiliya nibajije niyo mbega ikintu coba giteye igomwe mugihe turindiriye kuza k'umwami mbega ikintu coba giteye igomwe gusubira gufata abo bantu bose mu isezerano rya kera yobu n'abandi no gukora urukikirane rw'ibikorane kuri bo ntivyo babiteye igomwe kubereka gusa ukuntu bigereranywa neza n'ibyiki gihe ijambo ryose rihuriza hamwe n'ibyerekeye byose ugusambuka kubihe bya kera n'ukuntu bigereranywa n'iki gihe kunigi n'ucose mu isezerano rya kera kivuga iby'ukuza k'umwami ubu ni kibazo cya mbere nakuye hariya mwene data Branham ni bibi umukristo gushira imishatsi yiwe mwe ibisuko ikindi amaboko y'impuzu yiwe yotegereje kugira ubuhe burebure urakoze mushiki wacu rero ibyo bisegura byinshi kuri bya mugore rero kuri bamwe kuri twebwe bene data twoshobora kwiyumvira tuti yo mbega umugore w'imbura bwenge ariko si ukuba imbura bwenge kuri we ashaka kumenya rero ivyerekeye gushira imishatsi gushira imishatsi mu biki bigudi cyangwa ikindi kintu murantunga murantunga ibisuko murantunga ibikwashu ibigudi ivyo ni vyo abakobwa bahora bambara imyaka bambara mu myaka iheze murabyibuka ubwoko ni byari vyo babyita ibiguti neza ubwoko bwo kuzingazinga imishatsi yene na hasi oya ibisuko murantunga bagenzi n'ubuhe burebure bw'amaboko y'imuzi yo kwambara sinibaza ko hari ikintu nakime kuri ivyo sindabizi murabona icyo nashobora kwemeza na bibiliya sinshaka kuvuga byinshi kuri cyo rero ndakubwiye gusa ibi uko bwanje kuko mfise icyanditswe cyo kubishigikira ikintu cyonyine mfise cy'abafasoni cyerekeye imishatsi yabo ni ukutayimwa ukuntu bashaka kuyisokoza birabaraba kandi ibyerekeye ibisuko mu by'ukuri sinzi ibyari byo kiretse namba ari byo bintu bisa n'ibyo bafatisha impuzo bamadika no ku mishatsi yabo ikintu cyonyine nzi kandi uburebure bw'ukuboko bw'impuzo ndibaza nk'umukristo imana yo kubwiye ibyo utegerezwa gukora kuri ibyo bintu murabona nizera nk'umuntu w'umukristo wamenya ukuntu ibyo ubikora sinibaza yuko imana icagagura uburebure ubwari bwo bwose cyangwa uko biri kose mu gihe ubereye kandi usa n'utanduye hanyuma wubashwe nibaza ko ari byiza sibyo murabona rero icyo ni icyiyumviro cyanjye gusa rero ni jyewe murabona kuko sinshobora kugira ikindi kintu kubyemeza n'ibyanditswe nibaza yuko igitondo ikibazo cyagarutse kijyanye no gusiga imishatsi n'amarangi murabizi rero jyewe sinshobora kuvuga ikintu na kimwe kuri ivyo sindabizi ariko nta canditswe mvise kibibuza kudashira irangi mu mishatsi rero mwebwe bagore murakunda gusa neza kandi byo bavyiza mushajije kandi mwebwe bana bene data Branham mwene data Branham ntabagwanya muri abana banje ndabakunda kandi sinshaka kubakarira cyane sinobikora kubw'ubusa ndiko ndagerageza kubafasha ariko ubu itegereze reka gusa mbaze reka mvuge ko yari yo nyishu ya kijya kibazo rero mwiteguye kandi kuri mwebwe muri kuri bande nguko bashiki bacu namba hari ikibazo kuri yo ntimubikora ariko namba mwujijwe muhemu w'Imana akabarongorera kubikora mu gihe bitabagwanya bitagwanya ibyanditse bigarutswe kandi ntibigwanye iki kibazo mu murahagijwe by'ukuri ubwo nibwo bugombe bw'Imana rero bandanya hanyuma mu bikore kuko nta cyanditswe kivuga toya murabona kubivyereke simvuga ikintu cyari cyo cyose muri Bibiliya ndazi Yesaya ya gatanu nizigira ko ari uko biri havuga ko bijanye n'abagore ukuntu bambara imyambaro zibahindura n'ibindi ariko izo ni inyambaro z'ubwibone n'ibindi namba muko ivyo kubwibone rero amakosa muramo nasuzu mu mutima wawe imbere y'Imana namba atacanditswe gihari cyabyo hamwe n'ukuntu muhemu akurongorera kubandanya amazi ubikora ariko rero hageze kubijanye no kugira umushatsi muremure cyangwa imugufi yawe ugira umushatsi muremure iyo ni Bibiliya ico nico kibazo nga ndashora kucishura ubunyene kiringa ndabibonye iki gitondo canke ikindi gihe kivuga giti wewe minsi yose uvuga kubijanye n'abagore ukuntu wotegerejwe gukora ikintu na kimwe ku mishati yabo ariko nta kintu na kimwe uvuga ku bagabo nabo namba mbonye umugabo injiye nga afise umushatsi wenene inyuma ku mugongo wiwe nk'umugore novuga nti mushinga nahe kuko utagenda ahantu bamwera imishati usa n'umugore murabona ariko kenshi abagabo ntibakora ivyo murabona si uko abagabo cyane si uko abagabo batananirwa baragigwa n'icyana bo nk'umugore kandi yamara umugabo azoreka umugore wiwe ngo akore ivyo azocigwa kwiteka inshuro zibiri kubw'ibyo kuko niwe ategereza kuvuga ivyo mu nzu kandi umugabo adashobora kuganza inzu yiwe bwite ni gute yoshobora kubikora mu nzu y'Imana murabona ndashima kubw'uyu mugu w'abagore dufise bariko baraza hano mvuze ibi mu rukundo no kubaha kandi rero Imana irazi yuko ari ukuri naho amfise umugenzi umuvuga butumwa hari yepfo mu bumanuko warafise amashengero ne yasa neza ntari bwigere mbona haza abagore beza ntari bwigere mbona bera bubaha Imana bafise imishatsi miremire babarizwa hariya kandi naguma mfise igishika cyo kuja kuri ya shengero kandi umwami Yesu yarahampaye uno munsi shengero ngaha giza kurushirizwa cyane abagore bo ngaha namba ndabakarira suko ndi umuntu ubinda banezererewe cyane sinshaka yuko Satani yomenera hantu na hamwe murabona nshaka ko muteri yamuje imbere ntimube bamunyamusubira inyuma nimwemere umugabo n'umwe abahendeje ibintu byiza cyangwa ikindi kintu nk'icyo cyangwa ikintu kivuga giti yo rero murabona uko niko Satani yasiguriye ijambo Eva murabona mwizere gusa ici jambo rya Imana rivuga ni byiza birihutigwa mwene data Branham tuzi yuko igihe kirangiye kandi ibihe bidashira bishyitse wo duhanura iki abantu boba bariko baritegurura ubukwe tera muje imbere hanyuma mwubakane murabona bandanya nk'uko mwoba mugiye kubona iyindi myaka ijana ya hano ku isi mubandanye gumiza umutima wanyu kuri Kristo ariko ntimugashyira imitima yanyu ku bintu by'isi atari kuri Kristo murabona bandanya mwubakane bana Imana ibahezagire mu ukwe bwanyu mukunzi mwene data Branham narabatijwe mu izina rya Yesu ijambo rivuga yuko muzoronka ingabire ya muhemu yera mbega ibi bisigura umubatizo muhemu yera canke byo babisigura ko nzoronka ingabire zizwi mbega nzoronka imigenderanire irashe ku bw'uwo mubatizo ndi inzira nyigishika kuzuzwa uwo muhemu murantunga ku bw'inyandiko ndende nakoresheje mu gushaka kubaza kino kibazo murakoze rero uyu muntu yanditse izina giwe no muntu atava muri iki gisagara rero hari ikibazo cyiza ubu umubatizo wa muhemu yera ni imigenderanire irashe umuntu ategerezwa kuronka rero reka ndabitomora gakanya gatoya murabona kandi abantu benshi bafise icyiyumviro nizera ko atari cyiza kandi nkumbure ngaha ku ijengero hamwe no kuri rya shengero biko rirumviriza hashobora kuba hariho ikibazo kandi gihe mvuze ko ikimenyamenya cy'uwo muhemu yera ariko aravuga mu ndimi sinemera ivyo nizera yuko hamwe n'imfashanyo y'Imana ko ashobora kubyemeza muri Bibiliya ko ari ikinyoma murabona kuko havuga mu ndimi ingabire ya muhemu yera ni bangahe bazi ivyo ugukira indwara kuvuye mu ijoro ni ingabire ya muhemu yera kandi n'umugwi w'abaririmbyi aba Beatles barabikora murabona Satani ashobora kwigana imwe yose muri izo ngabire abarozi abapfumu barashobora kuvuga mu ndimi no kuzisigura mu mashamba kenshi umupfumu azovuga mu ndimi anywa maraso mu gahanga k'umuntu no gusigura indimi zitazwe hariya muri Arizona igihe bagira ya marushanyo ya kera y'ukubyina intambo y'ibigori abahindi barizingira ku inzoka niniya mu gihe bagerageza kwinginga Imana ibarungikira imvura kubw'ibigori byabo bayita intambo y'ibigori bafata intimatimba y'ikigori hanyuma bakayizingira ko maze bakagira igico gitoya hanyuma bagatamba kandi umurozi yaraza afise amahembe ku mutwe wiwe amahembe y'imbogo hanyuma bagatamba hamwe n'izi nzoka bizingiriye ko kandi abapfumu n'abantu benshi banywera itabi mu nkono y'itabi n'ibindi hafi yaho hantu nibarekira umuzungu hafi cyo gihe ariko narabaravye mwitarubindi kandi ndafise abagenzi banje b'abahindi bagiye ariya muri izo ntambo zabo ni bajya batara abakristo cyane cyane kandi batamba ino ntambo y'ibigori bafise inzoka kandi umupfumu yaraza hanyuma akikata n'imbugita n'ikintu kintu icyo ari cyo cyose hanyuma amaherezo binjira muri muhemu no kuvuga mu ndimi no kuzisobanura ndafise byofata hafi amasaha atatu cyangane kuva muri ubu aho munyamareba aza gushira ka ikaramu ku meza hanyuma kinjira mu guta ubwenge n'ibintu byose bitandukanye hanyuma bakazungagiza ibiganza byabo hanyuma iyo karamu yaragaragaye maze yandika mu ndimi zitamenyekana hanyuma umuvumo yarahaguruka maze akababwira ikivuze rero icyo si icyemezo cya muhemu yaramurabona nimwoshobora kwishimikiza ibyo nimwoshobora kwishimikiza cya camwa cya muhemu kuko icyamwa cya mbere cya muhemu n'urukundo kandi ubumenyi bwa gikristo bwigisha iby'urukundo cyane cyane kurusha undi muntu wese nzi kandi barahakana ubumana bwa yesu kristo murabona hari icyemezo kimwe gusa cya muhemu yera nzi ni kandi icyo ni ukwizera k'ukuri kw'ijambo ryasezeranywe ry'igihe ubu abo bayuda baraza bari bafise ubumenyi bw'iby'imana kurusha abo muntu ubwo intumwa zari zifise bari abagabo bigishijwe neza mu byanditswe kurusha abo intumwa zari kuko bari abarovye batoza kora n'ibindi kandi bari bafise ukwizera nyako kandi ukwizera k'ukuri mu byo bari ko barakora ubu mwumviriza neza ntucikwe n'ibi murabona iyo hageze ku byamwa bya muhemu nk'urukundo nibaza ko hatari umwe muri abo baherezi kiretse uwari gusumba yesu kristo muri byo yagiye mu rushengero ahindura imigozi ara bitegereza n'ishavu hanyuma atembaga zimeza zabo hanyuma abasohora muri icyo kibanza uko ni ukuri bibiliya yavuze yuko yabitegereje n'ishavu bibiliya ivuga uko ni ukuri rero murabe abo baherezi bari abantu bitonda batekereza abanyabwenge hageze ku byamwa bya muhemu bari kwerekana ibyamwa byinshi bya muhemu kurusha ibyo yesu yari gushobora kwerekana hageze kuri teolojiya ntibamenye rwose ishuri yavuyemo uyu muntu avuye he yavuye he ni ikarati ye y'ugufatanya afise we n'uw'idini ryahe ntituzahava yari umukene yavutse ukuvuka kutazwi n'amategeko yemwe twari gushobora kumwururutsa ngaha maze tukamwerekana ku bw'amategeko bari bafise uburenganzira bwo gukora ibyo bakoze hageze kuri ibyo kuki kuko bananiwe kubona yuko yari rya jambo ryasezeranywe ry'igihe babimenye muri iyo nzira nyonyine igihe yesu yakora ijambo mu gushobora kubabwira iyo ibyo bari bavize mu mitima yabo icyo bamye bakora yari umuhanuzi ajyanye ku bijyanye n'ijambo ry'imana icyo yavuze cyarashyitse buri jambo ryose ku ijambo yari umuhanuzi w'imana umusabyi w'imana imana umuhanuzi imbere yaho umuhanuzi w'imana kandi ni imana umuhanuzi si umuhanuzi w'imana uwo yari Malaki Yeremiya na Yesaya na Eliya n'abandi ariko uyu yari imana umuhanuzi w'imana murabitahura ubu abahanuzi bose aberekanye ubugingo bwiwe mu bice bakinye igice cyabo ariko muri we harimo kunengesera kose kw'abahanuzi abahanuzi ijambo ry'umwami ryabaje kw'abahanuzi ariko no yari jambo n'umuhanuzi wa muntu nyine murashobora rero igihe umuntu yakira kristo mu buryo ari ntushobora kubyemera nk'ubu murabona ubu bamwe muri bo bavuga bati rero jewe ndi umuriteriyano rero ntacyo dupfa n'icyo ariko inkukuma ntizigiye ibyo murabona ibyo byari kure cyane rwose bishobora n'ibyo byari bifungurwa bishasha by'icyo gihe ndi umuwisireyi ibyo ni byiza ariko ubaye muri kahise murabona ubu abo bantu bavuga bati kuki dufise aburahamu nka data uwo muhanuzi yavuze ati imana ishoboye muri aya mabuye gukuramo abana ba aburahamu murabona turabakirya ivyo nta sano bifitaniye. Yavuze ati yemwe mwa ruvyaro rw'inzoka, ninde yababuriye ngo muhungu burake, nimutangure kuvuga muti dufise Aburahamu nka data, kuko Imana ishoboye muri aya mabuye gukuramwo abana ba Aburahamu. Murabona rero kuba umunyatolojiya yigishijwe neza ntaco bisa n'ivyo kuba umunyawitonda n'umuntu mwiza nta sano bifataniye n'ivyo. Ni iki camugize umutandukanye? Yari ijambo ryambaye umubiri, si ijambo ry'igihe cya Mose. Mose yari icyo gihe, ijambo ry'ijambo ry'igihe rya Nowa. Nowa yari ijambo ry'igihe ciwe, ijambo ry'igihe cya Eliya yari ijambo ry'igihe ciwe, ariko we yari ijambo ry'umwanya wa kubu. Kandi bariko baraba muri kayisi, icyo kintu nyene kirishuriza icyo nicyo cyemezo cya muhemu yera igi Imana igushirira, hanyuma ukabona niko warahagize no kuvyemera. Si icyo uri cyo wari cyanye, ikintu tari cyo cyose kuri icyo n'icyo Imana yagukoreye, ubu icyo nicyo cyemezo. Yesu yavuze ati, yatweretse icyemezo cya muhemu yera. Yohana 14 yavuze ati, bisa byinshi byo kubabwira nta mwanya mfise wo kubikora, ariko mugihe muhemu yera zozira zobabwira zobibitsi byo ntababwiye, kandi azobabwira ibintu bigiye kuza. Ntimubibona ngo iki cyemezo ni ukumenya ibitaraba. Mvumfize insobanuro iva ku Mana, n'ijambo ryanditswe rero icyo cyemezo cy'umuhanuzi Karosi muri Bibiliya. Yari umuntu ashobora kwerekana ikintu kitaraba, kandi byaba ari byo. Ntiyari umuntu yarambitswe kw'ibiganza, ivyo ni ingabire. Umuhanuzi ni uwatoranijwe kandi akavukira ku kuba umuhanuzi. Murabona yari umuhanuzi ubuzima bwiwe bwose. Ico ni igikorwa, ni igikorwa naho abantu hari ibibazo byinshi hano. Yemwe mbega umugeni, mbega ishengero, murabona nimushobora nimubitandukanye. Umugeni ni uwatoranijwe n'Imana. Ishengero naho babwiye bati ushaka naza, ariko umugeni ni uwatoranijwe n'Imana. Hari ibikorwa bitanu byatoranijwe n'Imana, kuko Imana yashize mu ishengero intumwa, abavugishwa nawe, abigisha bungere, abavuga butumwa bwiza. Ni Imana yabikoze. Umuntu we ashiraho abadayakoni n'abandi, kandi n'ikindi kintu, ariko murabona Imana yashize mu ishengero kubw'ubutumwa na kw'ishengero. Ntimushobora kubitandukanya. Rero iyo muhemu yera aje arabashingira nawe, murabona ko rino jambo ari ryo jambo rya Kinogesi, jambo rya Rutesi, jambo rya Mose. Turashinga intahe ko rino ari ukuri, ariko n'ikindi gihe. Iyo Yesu aza agaca avuga ati, rero nk'uko Mose yaje kugira ngo abakure muri Egiputa, jewe naje kugira ngo ndabatware ahantu hanaka. Vyocurika avuze ati, dutangure gukora kandi twuba ku bwato. Ndi Uhoraho Imana ubungira, mponye isi n'umwuzure ngira. Ndwibize ino si ndaba, ndwibize bose murabe. Yari kuba agiye hanze, murabona. Ivyanditswe ntivyigeze bivuga ko azoza nk'uko, murabona. Ntiyoba akiri Mesiya uko ubwato bwose bwari kuba buri ca gihe kindi cose. Yoba yarakoze, ntiyoba akiriwe, ntiyoba yakuye yakwije ibisabwa kugira ngo abe Mesiya. Haleluya. Nivyo vyerekeye gushitsa ibisabwa n'uko mugenzi. Ariko rino bambere igice ca 13 avuga ati, aho igihinguye kizoshikira ivy'agace bizokugwaho. Rero ibi bintu bitoya byo gusimbira hejuru no hasi nk'umwana, byo kugerageza kuvuga mu ndimi n'ibindi bintu byose, mugihe igihinguye. Kandi turafise uyu munsi kubwo ubufasha bw'Imana gusobanura gutunganye kw'ijambo. Ni icyemezo kivuye mu ijuru. Rero iby'agace bizokugwaho. Nkiri umwana muto anavuga gwana, niyumvira gwana, nibwira rwana, ariko maze gukura numva mu byo mu bwana. Amen. Ngira nshike kandi aho sinza gushikira bebe no. Mwene data Brana, mbega nahejeje kino kibazo? Mbega navuze ku mwatizo wa muhemu? Ego, yari kucerekeye ivyo, sivyo? Ni vyiza, nimumbabarire. Nivyo, nta bishobora, mumbabarire. Ibibazo ni vyiza cyane, ko shobora kumara ijana ryose turi kuri ibibazo kimwe na kimwe, kandi tudushobora kubyishura. Ukore, ndabakunda nk'abakozi b'Imana, ndizera kandi ndizera ubutumwa bw'ukuri. Mugore wanje ntashaka kunyumva mvuze icyo ari cyo cyose, mvuze icyo ari cyo cyose kuri ubu butumwa, kandi ntashaka kumva bande nimwe ndababazwa, kandi ndi mu ngorane mu kazi kanje. Ndashaka kandi ko umugore wanje yizera, kandi ko ndasenga n'abana banje. Mwene data Branham, ndashaka kuba Inshuti y'Imana, ndashaka kuba mu bugombe bw'Imana mu buzima bwanje. Ndashaka kuba umukozi wiwe. Kandi uyu muntu yashize umukono inyuma indira gatoya. Igihe nari nkiri mutoyi, nabwira abantu bose ko nshaka kumvuga butumwa. Sinzi icyo Imana ishaka ko nkora. Niteguye gukorera umwami cyari cyo cyose mwene so mu mwami.
I'm willing to do anything for the Lord, yours in the Lord. Now,
rero,
a good question.
Ikibazo cyiza.
And a man is
kandi uyu mugabo w'imvuga kuri umukenyezi wiwe mutambukanyi wiwe ni gice kiwe noshobora kongera ko ikintu kiri kuri ibi bene data mvuzi bi ni izina ry'umwami umwe muri iyi minsi umwami niyabishaka ndibaza ko nzotera nje imbere ngafata mu ijwi ibande y'ubutumwa bwo kurongora no kwahukana murabona nzoyizana hano nyine ku ishengero nibyanzana ugutandukana rero bizoba ari uko ariko bizokwerekana ko ari ijambo ry'umwami nimurabe bene data nimwumviriza bino mwari muzi kubishika kenshi ko ari uko mudafise umutambukanye mwiza hano ku isi kubera mwafashwe miri n'amaso meza asa n'inginagina canke ubururu canke n'umunyota yarabakweze gushika mutoshobeye kumera amagabo ivyo abagabo benshi baraba ivyo umugabo agira agira arongore yotegereje ubwambere kubishira amasengesho ntimugatora umugore kubw'ubwiza bwiwe bwo hanze ariko kubw'ubwiza bw'imbere uzoba umubyeyi w'abana banyu ndazi ko ibi bigiye kumvikana nk'ibitaye ubwoba ku mukozi w'imana kuvuga ibi kuri arotari ariko naho ranja n'abaguzi n'ibitungwa igihe nari mu burengero twagura ibitungwa bivyara kandi bashaka gutanguza ibusho rero narinzi ibintu byinshi hariya mu gihe nitegereza abo barongoye icyamunara n'ibintu bakora abaguzi hariya hariyo nawo najyana n'umugenzi wa kera yazananye nanje ku ishengero kandi namushikaniye kuri Kristo utiza yuze mu ntango umushinga na Jeveres benshi muri mwebwe muramwibuka umutunzi w'iraro yava muri Colorado twaragenda kandi binjira nabonye inyama ntoya no kubyara ugurishwa amadolari 111 inyana ntoya gusa ntiyari bimwe narimwe kandi na Jeff yavuze ati iyo mba nari mfise amahera nuyashira muri iyo nyana kandi niyumviriye ni rero afise iraro aratahura akazi kiwe navuze ni Jeff ni kuki ni ibiki bisabwa ni Hereford igya yaguzwe amadolari 300 mu kanya gaheze kubwanje yasa naho ari nyana nini yagusombiye nizende yavuze ati raba biri hariho ikintu kimwe udatahura mwigugwa ry'igitungwa yavuze ati nibaza ko wari ukwiye kuguma mu nzira yawe kuvuga ubutumwa ariko yavuze ati ntutahura ibitungwa yavuze ati ubu rabijyanye na hariya twaramanutse hariya yavuze ati urabona mu maso yayo hajya kuraba kwishamba navuze nti ego yavuze ati abana bayo n'abuzukuruza bayo na bazoguma bafise kujya kuraba kwishamba kandi yavuze ati zizokonda kubera kuguma ziruka nizizokwigira zibera nyina inyana zazo kandi yavuze ati ntizokwigera ushobora kuzizibyibusha ntizizokwigera zitanga inyama yavuze ati raba inyana ntoya hariya yaguzwe raba ukuntu isa nitekereza raba ukuntu ivise amahoro mu maso ukuntu itekereje nta kanyeshamba mu maso yayo yavuze ati izobumvye inyawe ku nyana yayo ni inyana yayo bizobandanya gutyo kandi yavuze ati zose zizoba abavyeyi nizashobora kuronga ubwo ko bwiza bw'imfizi yo kwimishiga nyana murabona zizogira abana bazo ariko kujya kuraba kwishamba mu maso kuzokwama kuvyara ubusho bw'ibitungwa bibi namba umuntu agerageje kugura ibitungwa navuze ni ego mugenzi urakoze kandi icyo kintu nyene kiri akora ku bagore ufata umwe muri abo bisiga amarangi mu maso n'amaso y'akanyeshamba asa n'ubwoko bunaka bw'igikoko agerageza kwifutanya ubwiwe ntase n'umuntu ntazokwigera akora ikintu na kimwe azokwiruka umwanya wose kandi ubukristo si ubwiza bw'inyuma n'ubw'imbere bw'amahoro ubutekereji bwisharije ubwabwo mu mahoro imuhemu y'ubutekereji ari vyo by'igiciro kinini imbere y'umwami ivyo nivyo dushaka kurondera ku bagore no ku bagabo n'uwari we wese ubu mwene data Branham ibibazo umugore w'umukristo yotegerejwe kwambara utugenegene dusanzwe nk'imigufu yo mu izosi cyangwa imarigarita yemwe mushikanje ndazi ko bivese ikimaze kinini ya kuri wewe kandi bivese ikimaze kinini ya kuko wangirira icyizere no kukubwira ukuri rero wibuke bibiliya yavuze iti iyo mushaza ntimushazishe n'utugenegene tw'igiciro kinini ya na marigarita n'ukwambara ubwoko bwose bw'utugenegene ariko kubugushaza kw'imuhemu y'amahoro itekanye kandi tekereje jemejeje kuvuga ari be by'igiciro kinini imbere y'umwami rero sishaka kuvuga nibyo mushikanje ko namba uvize igikwashu gishaje rero ibi ni jewe si umwami namba uvize igikwashu gishajije washaka kwambara canke umugufu mutoya mugabo wawe yaguhaye canke nkumure ikintu nk'icyo wambara ubu kubwanje si nibaza ko ari bibi rero ibyo ni jewe gusa ubu mwibuke ntomore neza icyo cyiyumviro canje ariko nibaza kubitemegwa nuko bifata n'uburyo ubikora murabona ni impamvu iri nyuma yavyo kandi ubona ko biriko birakuja kaza rero bireke ariko nibaza kuwamba impeta yawe y'ubukwe rero ndazi ko mwebwe abanyanazarayo muri wa mugenzo ko muto nabatiza umugore yambaye impeta y'ubukwe murabona sinibaza ko ibyo bikenewe muri bibiliya barambara impeta z'ubukwe byongeye cyari gisibo niko bacyita cyazunguruka umutwe wabo cyari ikiri mu tubuyenge cera kwerekana ko bari bashingiwe rero nibaza ko ari byiza namba abagore bashaka kwambara no kuboneka neza suko basa n'abapfasoni yemwe kubwanje nibaza ko ataka ibikuri ibyo ariko iyo ugiye kwambara icyo kintu kikagutera kwishima gato ya muri wewe rero uri mu makosa bitera n'inyifato yawe mbega muribuka mwebwe abagore ngaha nta gihe kinini yagiheze bari bafite ibyo bita amajipo y'ibisitaza nibaza ko babisubiye ko kandi cyangwa bafite bibi bikuruta ego ziratsitaza ubu mu gishingo cyo kuba z'ibisitaza ariko bahora bagira ikintu cyo kwinezereza nta gihe kinini yagishize bari abakobwa abagore bakiri batoya kandi mu bisanzwe abashaje barabikora nabo kuko bose bashaka kuba batoya sinshaka kuvuga mwebwe bashiki banje nshaka kuvuga abagore b'isi kandi bakatira ijipo yabo ni santimetero 30 hejuru y'igihe cyose hanyuma bakambara ubwoko bunaka bw'impunzi yo munsi yasa neza kandi iyo batera intambwe iyo mpunzi yo munsi yaraboneka nk'udusharizi twayo n'ibindi canke aricyo cyose cyaba kiriko rero murazi hariho umukobwa yaje kuri jewe nawe yari umukobwa w'umudankari yari ahejeje kuroga mpemu yera yari umunywanyi wa Assemblies of God kandi hari muri Fort Wayne Indiana aho nagiriye ubugeni kandi yaje kuri jewe ubupfasoni mwiza mutoya rero yavuze ati mwene data Branham nshaka kukubaza ibibazo navuze nti ni byiza mushiki wanje nibi yavuze ati wibaza ko ibi ari bibi ku mukobwa w'umukristo kwambara jipo y'ibisitaza navuze ni mushiki wanjye iki ni ikintu kimwe ntashobora gutahura jipo y'ibisitaza ni iki rero yambwiye ati yari yo navuze yavuze ati yerekana impunzu yo hasi munsi y'ijipo navuze nti ni igiki kiri mu mugore cyo tuma ashaka kwereka umugabo impunzu zo munsi ni igiki ni kangahe ni nakahe kazi umukobwa w'umukristo afise ko gukora ikintu nk'icyo mwoshobora kubyibaza ku mukristo rero raba umugabo nta kintu kinini yafise kuri we iyo bigenze mu mubiri kandi we aramutse agiye ari hafi gusa nta baragyo bari guyaho si ukugira ngo mvugire umugabo ariko murazi yuko ni umugore ki yogeragejwe n'umugabo yakuye ishati kandi yambaye ibutura canke icyo yoba afise cyose icyo kintu cya kera gisukuntu gisa n'ukutagitaho kandi kitaryoshe kuraba jewe giteye ubwoba raba abagabo hariya rero niyumvira ko byotuma umugore adahwa kuraba ikintu nk'icyo yaba yari afise ariko rero arafise umugore akamubwira nk'uko ubwo n'urusengero rutandukanye muratahura ni byiza ariko niyumvire yuko kubijyanye n'umugufu cyangwa rero namba ugenda wiyujuje nk'uko umengo waciye mu mangazini y'ibintu biciriritse ngaha ufise kuri wewe niyumvira ko mwihanganira ibyo sinashaka kuvuga yuko ariko si ibyo namba hari ikintu cyatumye ubwa mbere mpindukirira kugugwanya cyatumye ngirira isoni Amerika nari mu Buswisi umunsi umwe kandi mwene data Argan Bright nanjye wanje twa twabanya hantu heza hariya hafi ya Louisiane aha twashobora kuronka inyama nini ya nziza ija kuba nini ya nkuko pima nk'amagarama 350 ndibaza nko ku masenti 30 y'amanyamerika yo twari tubayeho nk'abami buri munsi twaramanuka hariya kandi bose hariya banyu muvinyu murabiza amazi yabo si meza kandi sinanyoye ujya muvinyu kubw'ivyo niguriya gakuza gatoya mwiguriro ry'imiti aho badandaza amazi atunganijwe neza kandi natwara kugakuzaho naja hose nibaza yuko abantu bize biyumvira bati ujya muntu yitwara ubwoko bwiwe bw'inzoga rero nari ndagafize mu minwe twaramanutse hariya ho hantu hose badandaza izo nyama nuko Musu mwe Miss America raza mu modoka ya Chevy yo mu bwoko bwa 2008 nkuko afise akabwa gatoya kubibero maze akakinjiza ngaho kandi yari afise ibikwiriye abo bagore babiri bari bafise ibikwiriye imangazini utugenegende duciriritse ibintu binini yabirebire n'amahereni kandi yenena n'amarangi kandi bomi bafise imyaka 35 tungana kandi wo kwiyumvire yuko bashaka kuba bafise imyaka 15 ariko bagerageza gukora iki bagerageza kugendera kwibarabara kubuzima barabira mu cerekana ibyinyuma basubiza amaso inyuma kuco bahora bari rero umukristo ntakora ivyo umukristo ntategereza kubico yahorari ntarabaho yahorari araba hari ko araja murabona ntiwitwe kucari ntiwite kucari cyo cyose ico giye ivyo warabirenganye ntuzokwigera ubisubiramwe ivyo nukuri kahise kandi umuntu wese agendera kwibarabara ry'ubuzima arabira mu kiyo cyerekana ivy'inyuma azogwa mwisanganya kandi nivyo bizogushira ku ibarabara ry'ubukristo ntusubiza amaso inyuma kuco wari raba ico ugiye kuzoba Pawulo yavuze ati nibagira ivyo bintu biri inyuma mbandaneriza gushika ku mpera y'umuhamagaro hejuru rero ariko byateye isoni bazanye akakabwa gatoya gashaje kanuka maze bakicarika ku meza rero ibyo byatumye umuntu uwo ari we wese adahwa kandi bakina nako kabwaho nyene bakicarika hariya neza n'ibiganza byabo hanyuma bakajya gufungura n'ivyo biganza byabo nyene kandi umukozi yaraje hariya aterera ikintu kimwe muhinga Gagenhar yari umwe nanje yatanguye gutwenga maze ahindukiza umutwe navuze nti niki avuze yavuze ati umukozi yavuze ati kujya ngaho bavuze batoya ni umunyamerika kazi mwihoze mu yandi majambo nta kindi azi gukora murabona igihe naja i Saint Angelo i Roma rero mwiyumvirebe i Vaticano muri Roma ubutariyone bari bafise ikimenyetso hejuru i Saint Angelo ngo ku bagore b'abanyamerika imbere yo kwinjira aha hantu turabasavye mwambara impuzu kugira ngo musonere abapfuye shengero katolika murabona ikibazo mwene data Branham umugeni azoba ari hehe igihe isi izosambuka igasha azoba ari ahantu nkaho abana ba Isirayeli bari muri Gosheni igihe ivyo byago byakoroka umugeni azoba ari ku isi mu gihe ivyo bizoshikira namba ari uko nihe none umugeni wese azoba ari ahantu hamwe mu gihe kizamugwa umugeni isi niyasambuka igihe kizamugwa kizoba ari ugukangura abapfuye no gukoraniriza hamwe kw'abakiriho kuko hamwe n'abakiriho kugira ngo izamugwa rishike rero ariko umugeni rero murabona kimwe muri ibyo nizamugwa bwa mbere ngaha imbere y'inganzi y'imyaka 1000 kandi isi izosha nihariya inyuma y'inganzi y'imyaka 1000 inyuma y'urubanza rw'intebe y'inganzi yera murabona abera bazoba bashagaje ku isi igihe satana azo kikuzi gisagara gikundwa n'imana ikagwisha imvura y'umuriro n'amazuku bivuye mu ijoro kandi ikabahonya n'ivyo rero n'ivyo nibyanditswe ikindi mwene data Branham nizera yuko umugore yarahakwiriye kugamburukira umugabo wiwe ariko namba umugabo umugore umukristo afise umugabo umunyabyaha ataza no muri kimwe mu bikorane vyawe ataza no muri kimwe muri ibi bikorane vyawe kandi ashaka yuko umugore wiwe akora ibintu kumumushatsi iwe kwambara amabutura kuja ahantu hameze nabi mbega uwo mugore asabwa kugamburukira umugabo wiwe muri iyo nzira ndabasabye munsigurire ibintu ku buryo byumvikana kurusha kuko iki ni ikibazo kibazwa kenshi oya mushikanje ntutegerezwa kugamburukira umuntu nk'uwo namba kubw'ibyo uzohera ibintu byose maze umatane n'Imana rero iki namushaka uwo mugabo ashaka kubana nawe kandi wewe ubugumuru ubukristo ariko namba giye kugutuma wambara amabuturu umwimishatsi kandi ukora ibintu byose n'ahantu hameze nabi we urondera ubwambere ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo ntuhambirwe ku muntu nk'uwo ariko mu gihe bibiri ivuga ngo mu gihe umugore niyemeranwa n'umugabo niyemera ko babana hamwe ibyo murabyibuka bareke kandi rero ibi nta byanditswe nanditse kuko nabitoye gusa murabona hati yakanya gatoya natoye kimwe muri iki kandi ico gihe nico ntaronse umwanya ariko Paulo yavuze ati mu gihe umugabo atize afise utizeye canke umugore yizeye canke ibindi mureke umugore yizeye agumane n'umugabo yizeye mu gihe bitanyuranye n'Imana namba yemeye kugumana nawe bandanya mukunzi namba ushaka kuja ku rugero byiza ariko jewe singenda sindabyizera ntawe duhuriye ariko wewe bandanya ni byiza ariko igihe avuze ati ntushobora kubikora rero hari ikintu gitandukanye ntuhambiriwe kuri ibyo rero witandukanye n'ibintu byose ku bw'Imana mwene data Branham nihinge turabe gato ku muntu afise uwo bashakanye bahukanye ariko yokongera akabigwa imbere y'ukuza mu butumwa gukorera Imana rero mu cete cya mbere cya Timoteyo 3:2 namba mushaka kubyandika na Tito wa mbere gushika kuri 6 iki nico cyandeswe nshaka ko mubisoma ku bw'iki kibazo murabona namba umuntu yifuza igikorwa cy'umusenyeri canke umuvuga butumwa ikindi kintu mwishengero ategerezwa kuba afise umugore umwe gusa n'ivyo umukozi w'Imana rero aho ni icete ca mbere ca Timoteo 3:2 na Tito gushika kuri 6 rero Tito wa mbere rimwe gushika kuri 6 ego ni vyiza rero murabe yuko bibiliya ivuga yuko uwo mugabo w'umukozi w'Imana mu nzu y'Imana azo afise umugore umwe rero mwene data mukundwa Branham haraciye nk'imyaka nka 10 Imana ihuye nanje ubu kandi yanki jije ningabire y'urukundo ka canke yahishuye ico ingabire y'urukundo cyane none rero isengesho ryanje niri yuko nzosubirayo mbega nzoyironka imbere yuko mfa mbega umugabo wanje azokumva ijambo nkico ntegerezwa gukora ico kirenze ikibazo rero yavuze rero icari cyo cyose ngaha yavuze ati umugabo wanje rero nibaza ko ategerezwa kuba ari umugore yavuze ati ibi rero yatakaje urukundo rwe rwa mbere murabona yarakanywe muri mpemo rero mushikanje nkumbure kubera ukiza ku ishengero kandi ukora ibyiza ntiwatakaje agakiza kawe ariko watakaje umunezero w'agakiza Dawidi yarariye umwami igihe kimwe ati mwami nsubiza mu munezero w'agakiza kandi uracana umukristo ariko icyo ushaka gukora mushikanje ni ukwitandukanya n'ikintu cyose ushobora no kurondera Imana no gusenga mbega umugabo wanje azokumva ijambo kandi ni iki ntegerezwa gukora nk'uko navuze muri iki gitondo abe n'uri uyu munsi gusa muri uyu munsi w'isi muri umunyu w'isi umugabo wawe azokwitegereza ubuzima bwawe butagira agasembwa kandi uwo mugabo atizera azokwezwa mu mwami n'umugore wiwe yizeye urondera umwami gusa ugume uciye bugufi kandi usenga igihe cyose uha Imana icyubahiro kandi ube utekereje ku mugabo wawe igihe cyose azoba ashaka kubana nawe muri ubwo buryo ubikorane byo kuyinga namba umugore akoze ikosa hamwe ubu bindira akanya gatoya byo babyiza somye ibi buhoro ubwa mbere murabona hamwe n'umugabo yubatse akihana kandi akabitunganya bijanye mbega arakeneye umugore n'umugabo vyega naho uyu mugore atazi na kimwe ni vyiza n'ibi ni vyiza namba umugore akoze ikibi hamwe n'umugabo yubatse akihana maze akabitunganya n'umugabo bijanye n'ivyanditswe mbega arakeneye kuja ku mugore w'uwo mugabo yega naho uyu mugore ababizi atabi ababizi ko nakimwe cyane ni bishingano y'umugabo kubimubwira ubwa mbere cyane arakeneye kubabazwa n'ibyo byose dushobora gushika ahangana gute n'uko gusaba imbabazi n'uko gusaba imbabazi mu gihe bintu bya heze kandi byakozwe kandi igihe ubugenzi bukorwa ko yemwe mushiki wanje mukunzi hari ikintu cyonyine wakoze cyiza byarakwega ndibaza cyangwa umuntu munaka uzi byararega kugikorwa kibi ko wafashe umugabo w'uwundi mugore kandi mwakoze igikorwa kibi kandi igihe mwabikora rero waraguye mu uva mu buntu bwawe hanyuma warihanye kandi ntiwashobora kwihana imbere y'uko usubira kuri ujya mugabo no kubitunganya wategereza gufata umugabo wawe maze ukajya kuri ujya mugabo nabyo warabikoze kandi cyo nicyo kintu wotegereje kuba warakoze ibyo ni ibyanditswe utegereza gukora umufasoni umwe yaje kuri jewe nta gihe kinini yagishize avuye ngaye nyene muri Louisville avuga ko igihe yari akiri muto yari yarakoze ubuhumbu n'umugabo kandi rero yamenye ko yakoze bibi rero yavuye muri icyo gisagara maze ajya mu kindi gisagara kure cyane yaho kandi yahimbiye izina ryiwe hanyuma abana n'abantu kandi uyu mugabo yaramukurikiye maze amubwira igihe yaje hariya ko yari afise ibyo murega ko yogu uma abandanya kuba umuhabara wiwe bitari uko abivuge kandi igihe yari hariya yabiranye n'umugabo mwiza w'umukristo yamubwiye rero ko atobikoze atanabikoze yotangaza icyo kintu ku mugaragaro yaramuturubitse rero yategerezwa kubana n'abo bagabo babiri ibyo yakoze nabi mu gishingo cyo kwerekana uko yari ameze mbere na mbere kandi yari yabyaye umwana kandi ubu uwo mukobwa afise imyaka nk'icumi n'umunani kandi muri abo babiri by'ukuri ntazi se wiwariwe ubu ageze mu myaka yo guca imbyaro kandi bimuzaniye ingaruka none ashobora gukora iki navuze ni hariho kimwe cyonyine yavuze ati ni nabibwira umugabo wanje azona kandi umukobwa wanje abimenye azokwiyahura rero navuze nti ni wabigumiza mu mutima wawe uzoja mu muriro ubu ukora uko ushaka hari ikintu kimwe cyonyine utegereza gukora ni ukoza uruhande rwawe ibyo ni byo neza na neza ubimvuga kure murazi kenshi mwiyerekwa ukuntu abantu baza abagore b'abagabo muhe muyera azukurura ibintu bakoze mu buzima bwabo mwarabyumvise kandi mwarabibonye murabizi murabona maze akabibabwira ibintu bitegerezwa gukorwa bavuga bati yemwe namaze kubitunganya n'umwami ariko ni itegeko ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe ryo kubimubwira ibyo ni byo utegereje kubivuga no kubyatura rero uyu muntu namba ari umwe mu bagirwa n'icyaha yarabikoze yagiye ku mugabo wiwe rero warabitunganije mushikanje kuko hagati warenze ibigo wagiye ku mugabo wawe kandi warabitunganije ku mugabo wawe rero wagiye kuri uwo mugabo n'umugabo wawe kandi warabitunganije hariya urera umugabo wawe ntiyashaka kubandanya kubana nawe biramusha nategereza kubikora ubu ariko ashaka kubana nawe no kuguharira rero ubu umupfaso ntibikwiriye wo kutazosubira kwagirwa n'icyo kintu ariko n'amataguhariye rero ni akazi kiwe ashobora kukwirukana n'ibyo neza na neza ariko mu mugabo mwakoranye icyo kintu rero niwe ategereza kujya ku mugore wiwe kandi afata umugore wiwe hanyuma bagaruke kuri wewe wakoze ibyawe rero ni umwanya wiwe wo gukora ibyiwe murabona igice cya kabiri uyu mugore yakoze icyo kintu n'uwo mugabo kandi yaraturiye umugabo wiwe kandi yagiye kuri uwo mugabo naho aratura maze aragitunganya rero uwo mugabo wundi nawe yari umugabo yubatse rero ategerezwa kujya ku mugore wiwe maze ajyane n'uwo mugore wiwe kuri uyu mugore icyo gihe mbimeze neza murabona icyo nshaka kuvuga icyo gihe biba bitunganye ariko bitari uko uzoguma wagirwa n'icyaha kandi bwina mu mutima wawe uzokirubanza nari mfise umugore nta gihe kirekire gishize hariya yari yafise ibyo kuva mu ntambara ya mbere y'isi yose rero yavuze ati yo mwene data Branham yatanze amajana y'amadolari mu baganga bavura mu mutwe n'ibindi byose nari nice hariya ndamwitegereza muri kijya cyuma meda niwe yamuzanye hariya yari yicaye hariya yagumije agatambara mu biganza by'iyo guti yavuga ati numva isigiye gusanzara kandi n'ibintu nk'ibyo nagumye nice hariya navuze ubu hariho ikintu kinaka cyerekeye ufite ikintu kinaka mu buzima bwawe ahantu hanaka wowe ndi umwigisha w'ishuri ryo kuwe yenga navuze ni byiza nice akanya gatoya maze nditegereza navuze ndabona imodoka ntoya y'icyatsi gitoto kandi uri kumwe n'umugabo w'imishatsi uri kumwe n'umugabo w'imishatsi y'umuhondo kandi itere ni ihatswe kugonga iyo modoka hagira umuntu n'umwe ubibwira navuze nti umugabo wawe yari mu gisoda icyo gihe yatanguye kurira yaraturutse ati ntumbwire umuntu n'umwe murabona byari imbere bibitse mu gatima nama kiwe yavuze ati naravyatuye ku mana ashize igihe kirekire navuze nti ariko rindira akanya gatoya ntiwigeze ukora ikosa ku mana wakoze ikosa ku ndagano y'ubugeni bwawe utegerezwa gusubira ku mugabo wawe maze ukabanza ukabitunganya avuze ati azompe banavuze nti imana yaraguhevye ibyari byo byose byose rero ubu ninde ushaka ko aguheba navuze nti genda umurabe kandi yavuze ati yo yakora ibi kandi mfise abana babiri navuze nti rero ivyo nivyo noshobora kukubwira gusa umuganga avura indwara zo mu mutwe yigeze gukura mwivyo ariko mpemu yera yabihishuye kandi sinari bwigere ndakubona mu buzima bwanje yavuze ati nivyo neza na neza yavuze ati yemwe sinshobora gusa kubimubwira navuze nti yemwe ndanezerewe ko nkunahuye nawe narabandanije mu kindi cyumba aragaruka hariya mede yavuze ati aragushaka hariya ubugira kandi nagiye hariya kanavuze ntushaka iki rero yavuze ati mwene data Branham sinshobora kubibwira umugabo wanje navuze nti umugabo wawe afise imishatsi yirabura ego navuze nti afise icyo kintu nyine cyo kukwaturira yavuze ati yo si umugabo wanje navuze nti byo bavyiza ugiye kumuzana maze mukazana na ngaha navuze nti urazi umugabo munaka yambara impunzu y'iroza akora mu biro by'ishami by'ubwoko bunaka bw'imodoka yavuze ati atankeka navuze nti nti bamwita izina rinaka yavuze ati yego navuze nti haraheza amahinga abiri bicaye munsi y'igiti kinaka hamwe bicaye mu modoka ya Chevrolet y'inginagina ifise nomero izi nize kandi bari muri icyo gikorwa cy'ubuhombo yavuze ati si umugabo wanjye navuze nti ni byiza ugende muzane maze muze hano ngaha yaragiye mu minota mikeya babaragarutse yavuze ati ni ukuri navuze nti murashobora ubu mugende mubwira imana ariko ubwa mbere iyo uje kuri arutari maze ukibuka ko hari ikintu kitameze neza abanza ugende ugitunganye kandi mu gihe uru rundi ruhande ngaha rwagirwa no kutabwira umugore wiwe uyu mugabo yabishize mu buryo ubwiwe rero nahiwe n'umugabo wiwe ariko uyu wundi mugabo n'umugore wiwe bategereza kubishyira mu buryo kandi nushobore cyo gukora cyose kubizo bizokubuza amahoro igihe cyose zobubayeho gushika ibyongeze neza hari uburyo bumwe wonyine bwo kubikora kuvyatura namba bigukura ko urusato bikore ibyari byo byose vuga kuri rero uzoba wakoze ikintu cyiza me ndashobora kumva benshi ku ibande bavuga bati sivyo ariko mu bigerageze rimwe maze murabe ko atari byo ni byiza ikibazo cyo kwiyinga mu gitondo murantunga ni muri iki gihe muri uwo mwanya wo kuronka muhemu yera cyangwa umubatizo wa muhemu yera ari umudasa umuntu avuga mu ndimi namba atari uko iminsi yose ni ukuwe kugaragara kuzwi yemwe mwoshobora kwibaza umubyeyi yabyara umwana maze ntabimenye utegerezwa kuba yarazwe ubwenge atabimenye nta nubwo ashobora kuronka muhemu yera ntubimenye hari ikintu kinaka kiba muri we ntushobora hari ikintu kinaka kiguhindura uburyo bwawe bwo gukora bwose uburyo bwawe bwose bwo gukora bwa muhemu buri bugirirwa bushasha ukugira kandi ushika icyaremwe gishasha muri Yesu Kristo nk'uko bibiri bivuga icyaremwe gishasha muri Kristo urabimenya rero uvuga uti mwene data Branham rero ntiwizera ko umuntu ategereza kuvuga mu ndimi kugira ngo aronke muhemu yera atari ukwemeza ko yaronse muhemu yera noshaka ko umunywanyi wese w'ishengero ryanjye wovuga mu ndimi no kwivuza ko bakora ibyo kandi nizera ko namwe ubisabye Imana Imana izobiguha ariko reka ndababwire ndaza abantu benshi bavuga mu ndimi kandi abise muhemu yera kandi umukozi w'Imana w'ukuri hamwe namubwiwe n'ikoraniro ryiwe atazobwira icyo kintu nyene ikoraniro ry'umuhanuzi ashobora kubyigana Pawulo yavuze ati naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika naho notanga umubiri wanjye ngo uturigwe nk'ikimazi naho notahura amabanga yose y'ijambo naho notanga ibyanjye byose ngo ngaburire aboro n'ibi bintu byose ntagire urukundo ntacu ndahagira Fise kwizera gushobora gushingura imisozi n'ibindi ntacu ntagira hanyuma yavuze ati aho igihinguye kizoshigira ibyagace bizokugwaho cyangwa aho ivyo bitunganye bizomenyekana rero mfise ikibazo kuri ivyo nizigiye ko tubishika kwiri joro kuvyanditse giye ushaka twugurura dushashara kugurugwa kandi ko bijya kubitomora nkumbure kuri iki kibazo ikibazo Mwene data Branham dukora iki kintu kinaka cyangiyemo kandi sinshobora kukivanamo mu gatasi gaheze naronse ko nari natakariye mu musenyi wera bwari ko burira sinashobora gutora inzira yanje iyo ndoto yagumanye nanje kuva mu gatazi gaheze ubumeze nk'umuntu agenda akaba mu mwijima mungu wanje Elvin n'umugore wiwe bari mu ndoto yanje ubu naho bari mu mwijima twaherewe nibaza ku Imana yaje kukwereka ikiri mu mitima yacu buri gihe mfaso nyoni byiza namba twakoze amakosa cyangwa turi mu cya aha ubitubwire dushaka kuba abagororotse uwo mufasoni nta wenzi ariko numva gusa namba uri ngaha mufasoni ko ingorane ya wariye wararetse ikintu kinaka kiragushika ko cyatumye ugira uruhagarara kuko kuba mu musenyi wera byerekana ukwera n'ubugororotsi kandi uriko urareka satani ngo akugire kuburiganya indoto yawe yemeza ko atakintu na kimwe kibi ufise uruhagarara rwonyine kandi mu gukora ikino kwiyumvira ibibi uriko uratuma n'abandi bo mu muryango wawe bagira uhagarara bahagarika gukora ivyo ishuze uburenganzira bwawe wahawe n'Imana ndoto yawe yemeza mu nsiguro yayo kwa rukuri mu musenyi wera ibintu byose bimeze neza ni wewe ubwawe ufise uruhagarara kandi umwe mu muryango ugize uruhagarara bifata n'ukurikira n'ukurikira kandi vuba muzoba muri ngaho mwese mutongana kandi bibandanya kandi umwe mu muryango asa n'ushaka n'ushavura ku kintu kinaka bigashavuza uwundi n'uwundi n'uwundi kintu cya mbere womenya muryango wose urashavura ni satani hanyuma namba umwe mu muryango anezerewe bose baranezerewe nawe rero umwe wese muri we muryango ugerageza gukora ivyo ugerageze umwe wese muri mwebwe bana gufasha papa na mama mana ugerageze gufasha abana nureke iyo mwemu y'umubabaro kandi ugutizira ngo ibegere muri abakristo mwavyawe na mwemu w'Imana muri umunyu wese muvize uburenganzira mwawe n'Imana kandi Bibiliya yavuze te nimba hariho ugushimwa nihaba hari ingeso nziza bari byo mwiyumvira nimwiyumvire ku bintu bibi kandi mushikanje nibaza ko ariyo ngorane yawe mushinga nawe mukunzi noshobora kubihandira ko ariko bijanye n'ibyo nasezeranye iminota 20 gusa kandi ndifuza gufata gusa byinshi muri ibi namba ariyo bisuzumire kuri arutari kandi nzogaruka ko benshi bavuga ko mwene data Branham ari umwana w'umuntu nibazije ku nkinge y'umuriro yari umwana w'umuntu mbega ndihenze rero ni ikibazo cyiza cyane gusa sindi umwana w'umuntu ariko umwana w'umuntu hari itandukano ridasanzwe Yesu Kristo yari umwana w'umuntu umwana w'Imana umwana w'umuntu umwana wa Dawidi
There's quite a difference. Jesus Christ was the Son of Man, the Son of God, the Son of Man, the Son of David. Now,
rero igituma icyo kibazo neza na neza cyabajije uyu muntu cyane cyavuzwe ni kubera ko abantu bamfata nka karosi icyo ntigeze na rimwe mfise hano ikibanza aho bancokora nabi cyane ku bw'ibyo murabona ariko jewe mwebwe mu gihe nzo gusomera ibi bibazo muraza kubona igituma nishura mu buryo ndiko ndabi kora gushikaho nza kumva ndongowe no gukora ikintu kinaka kandi aho nyene ndaza kuvuga ico ntegereza kuvuga ariko iyo saha niragera rero sindi wasizwe mwana w'umuntu simvuga ko ndi umuhanuzi wiwe biramaze kunshira nkabivuga ntabyiteze nza ndavyumva ndiko ndabyumviriza kuri bande ariko hari gihe binshikira nkabivuga kubera ducatse kubivuga ibijanye n'intumbero ijambo ryo mu cyongereza umuhanuzi ni umuvugabutumwa mwese murabizi ni murabe muri kazinduzi murabona muhazu ni umuvugabutumwa kubwa kazinduzi yo mu cyongereza ariko kubwo igiheburayo cyangwa ikigiriki umuhanuzi ni karosi umuntu abonekegwa n'ibintu bitaraba kandi abishurira ibintu ariko kubwo insobanuro yo mu cyongereza umuhanuzi Karosi rero sinshaka kuvuga ko ndi ikintu kintu atari uko ndi mweneso kandi mfate gusa ko ndi mwene data b mwene data Branham cyangwa uko mushaka ibyo biratubereye ni byiza ibyo mwizera n'umu migumye murabona kandi rero ico kibazo kindi cari kiye ndinjira cyane muri ibyo gushikaho bigira ico byari byereke kimwe muri ibyo yari mbega uba wari umwana wi muri ibyo yari mbega uba wari umuntu kandi hano ndizera umwana w'umuntu canke inkingi y'umuriro yari umwana w'umuntu oyi inkingi y'umuriro ni ugusiga inkingi y'umuriro rero ibyo biraza kwinjira gato ibwi nakiretse bamwe muri mwebwe manyetolojia mu umuhinda vayiri nkumbure namwe ne data hano bamwe no muri bamwe muri aba bakozi b'Imana bari hano muri Arkansas hamwe n'abagenzi banje beza bari hano baraza kubimenye menya neza na neza rero iyi nkingi y'umuriro y'i Lagos yavuye mu Mana Logos byukuri ni ikigize ukunengesera ku Imana mugihe Imana yafata ishusho yo gutuma ibonwa yari gusigwa kwa muhemi hamba yasohotse yacishije bugufi aramanuka Imana data Logos yari hejuru kuri Israeli yari uwera ntiyashobora kwemera icyaha ashikanwa ry'amaraso ryaratanzwe aho nyine muri Eden hanyuma iyo Logos yarambaye umubiri kandi yabaye hagati yacu kandi iyo Logos yabaye mu mubiri w'umuntu yari ikimazi mu gihe umuntu yari yaremwe mu ishusho y'Imana hanyuma Imana yamanutse mu ishusho y'umuntu kugira ngo icungure umuntu cyashitse hamwe n'umuntu n'Imana isi n'ijuru byarabumbatiranye maze bira nywana Imana n'umuntu bagiye hamwe nkase n'umwana mu gihe Logos yambara umubiri kandi abana natwe Yesu yavuze ati naje kumva ku Mana kandi ndagiye ku Mana sivyo nyuma y'urupfu rwiwe guhambwa kuzuka kwiwe no kuduzwa kwiwe umubiri waduzwa mu ijuru kugira ngo mwicare mu buryo bw'Imana rero sinshaka kuvuga ngo Imana ivise ukuboko ku buryo Imana ni mpemu ariko iburyo bisigura hamwe n'inkomezi n'ububasha bw'Imana ni muri iyo nzira ni muri iryo zina ibintu byose byo mu ijuru biro nka inzina giwe kandi biganzwa naryo ibintu byose ku isi bironka izina giwe kandi biganzwa naryo izina riri hejuru y'andi mazina yose ni Yesu Kristo rero iyi Logos yari muri we yari mpemu w'Imana ugusigwa kubw'ubuntu bw'ikimazi cy'amaraso yazanywe kuwavuye ku Mana benshi buzuye ugusigwa kw'iyo Logos nyene rero kumunsi wa Pentekote yaramanutse ijya nk'inkingi y'umuriro kandi yagabanye inyujwemo gutya n'indimi z'umuriro zagiye kuri umwe wese muri bo si indimi zabo ariko indimi z'umuriro zagiye kuri umwe muri bo umugwi watoranijwe warobanuwe umenyekanishijwe n'iyi nkingi y'umuriro byerekana ko Imana yari itandukanije ubwayo mu muntu mbega murabitahura Imana Logos yatandukanije ubwayo mu muntu Imana atari mu muntu umwe ari mu ishengero ryayo ku isi yose niyo mpamvu Yesu yavuze ati ibikogwa nkora namwe muzobikora n'ibindi byinshi rero ndazi ko muri King James havuga ati ibibera utariko uguhindura ururimi rwiza hariya ni muzokora byinshi kuruta ibi Imana yari yuzuye kandi inyegeje mu muntu umwe Yesu Kristo ariko ubu yuzuye kandi yinyegeje mu ishengero ryose ku isi yose ni Imana nzima ubu nyene mugihe Imana iri ngaha ivugana natwe mutima yacu iri muri Afrika iri muri Aziya iri muri Burayi iri no mu Bwongereza aho abizera bose bakoraniye hamwe n'iri hagati yabo muri bo rero inyuma y'urupfu rwiwe guhambwa no kuduga mu ijuru no kuza kwa muhemu yera Pawulo ari we yari Sauli mu nzira y'iwa Damasiko yakubiswe hasi n'inkingi y'umuriro Logos kandi ujya mu Yuda niyo kwigeza yitijya nkingi y'umuriro mwami atari uko yamenye ko yari Logos nyene abantu biwe bakurikiye mu bugaragwa murabona rero ntiyari umwana w'umuntu yari ijya Logos rero tuvuga ibi ni uguca bugufi urukundo n'ukubaha murabona ko Yesu Kristo wawundeje uno munsi nibyo bidashira kandi yonge ko mu minsi ya nyuma nk'uko byari imbere y'igihe cya Loti cyangwa mu gihe cya Loti na Sodomu niko bizaba mu gihe umwana w'umuntu yishura ubugira kandi yishura rero muri iyi minsi ya nyuma iyi Logos yari kuri Yesu ariyo yasubiye kuza vuye mu nkingi y'umuriro ubugira kandi yamanutse kwese narindiye kuvuga ikintu kinaka ariko nameze magabo kubera band ntibo byizera ivyo mutabibarigwa mutabibabwira ntatandukaniro ryo haba abantu ntibo byizera ariko ndabibereka ariko yaramanutse kubera ntitohoza ry'urubanza ribandanya
for like an investigating judgment goes on.
Kandi ubu iyi nkingi y'umuriro ihambaye atankeka yamenyekanye nk'ibyuma bifotora nk'ubumenyi ko iri ngaha ku isi no munsi ngiri ya foto yaho ayimanitse hariya nibaza ko ikihari si ibyo mbega ni hariya byemejwe ko mu buryo bw'ubumenyi n'uruta abandi dufise George G. Less mukuru wa FBI w'ibikumu n'inyandiko yavuze ati na byisi ubwanje ubuhinga buraba inyifato ya mwene data Branham ariko yavuze ati umuco wakubise icyuma gifotora nabishize mu mico y'iradiyo kandi nabisuzumiye ngaha iminsi ine cyangwa itanu rero umuco wakubise icyuma gifotora kandi icyo cyuma nicyo fotora ubuhinga buraba inyifato rero byaramenyekanye hanyuma mwitegereze ibikorwa byayo yo muri twebwe kwemeza Yesu undi yabayo kera muri Palestina ko mwemwe umwe yari kuri we yaduze icyo gihe mubiri gushikaho agaruka mu burongozi ubwira kandi agaruka vuba gusaba umubiri amen umutwe uraje kumubiri murabitahura bizoba umwana w'Imana umwana w'umuntu umwana wa Dawidi ndiho shugwe rya Harishabeti ni Sharon ikirungu cyo mubiyaya inyenyeri zo mu gaturuturo sindi umusabyi wiwe kandi nkingi y'umuriro siwe ni ishusho ya mwe murabona yari kumwa na umuntu kandi yaje gusaba abantu b'umuntu kugarukana igikorwa cy'Imana neza na neza nk'uko yavuze ku byobaye mu buryo bw'uko mutwe n'ibisigaye by'umubiri bifatamiriza hamwe neza nk'aya piramide noke yubatse kandi tubona muri rya piramide ntibigeze bayishyiraho ibuye ry'ukunengesera kuki ibuye ry'ukunengesera ritegerezwa kubanza kuza intambuko indwi muri uyo piramide tuzobyiga umunsi umwe kandi nifuza gusa kubereka ukuntu bijanye neza n'ibyanditswe mu buryo butunganye kandi bo namba muri aba ku inoti y'idolari y'abanyamerika rirya buye ry'ukunengesera rinini y'ijisho rimwe havuga hati ikidodo gihambaye risoza kandi murabayo mabuye mbega ngaharu wirega ajya ku piramide muri Egiputa yemwe namba ego si ibyo hari ibiganza byadugijwe ari inyuma ni byiza ayo mabuye arimo hariya atunganye neza kandi hajya hejuru aho igifuniko kiriho hejuru hari iyo buye igeri zoza bizoba nka diyama nini yazo kwinjiramo mu buryo butunganye rero iryo buye ntiryoshobora gukwirana na hariya munsi kurujya mushinge wasi nta nubwo rizo kwira kurujya mushinge wa kabiri cyangwa umushinge wa gatatu rizokwira ku mushinge wo hejuru honyene igihe inyubakwa yose yacitse ikwiye kuri iryo buye kandi Yesu ntashobora kuza imbere y'ugushengera umubiri wabizera n'igikorwa cy'Imana yashyize kera gitegerezwa kuba cyo kimwe cyo gihe nk'uko cyari icyo gihe kandi rero bizana abo bantu tutari kumwe ni batunganya niko Pawulo yavuze mu Baheburayo 11 tutari kumwe ntibashobora gutunganywa bategerezwa kugira iki gikorwa cy'Imana cyo kuzura abaruteriyani abawisireli n'abo bose bo mu bihe byabo igihe byaje igico gihe cyangwa nk'ukumazi kuraniye neza nk'aho muvyimburi nk'ukumaniho zizokoranira cyari cyo kibazo yo biratunganye gusa nizera ko ivyo byose ni ikibazo mwene data Branham Satani arashobora gukoresha ingabire y'inindi cyane y'ubuvugishwa mu muntu afise mwemu icyo ni cyiza sibyo ego mugenzi ni kubyihweza neza neza cyane namba mubibona mu cete cya mbere cy'ikorinto 17:9 mwebwe mushaka kuvyandika murabona umuntu yanditse ibi ntiyigeze abishaka izina ryiwe bavuze gusa bati mani guheza gire murabona mu cete cya mbere cy'ikorinto 14:9 turana yuko ingabire yariyo yose yo mwishengero gutegerezwa kubanza gusuzumwa. Murabona mutegerezwa kwihweza kuko imwe mumbi ziyinjiramo kuko mwibuke imvura igwa mu bagororotse ro gutara abagororotsi kubagabitanya imvura imwe yarungitswe kweza ingano irongera ikezwa mfamaza amwe. Ni bangahe babizi rero ivyo vyotegereje kubaho umuco ku rubyaro rw'inzoka rero ingene uwo mwana yaje ndiko ndagereranya kugitora nga kugira ngo ndacishura imbere y'uko mwana wanje uhera ariko sinshobora kugitora rero ingene uwo mwana yari kubijanye n'urubyaro rw'inzoka murabona imana ifise cyagezwe rero kuri iki muri iki cyagezwe kimwemu y'ubugingo mutegerezwa kuraba neza kuko satani yinjizwamwo kandi Pauli giye kintu kinaka caba cyaje umuntu munaka cyategerezwa kuba gifise abagisuzuma babiri canke batatu imbere y'uko gishobora kuvugwa imbere y'ishengero rero nangano sha kuzana ibi ndabona uwaje sinibaza yuko mwene data ni ngahiri joro ariko umuntu umwe yatwenze umuntu yavuye mu rusengero akamanuka mu ishengero rya mwene data Junior Jackson yavuze ati ba manutse baja munyoni zapfuye mbega nibibamara maza kuvuga ikintu nkico wari we wese namburi umwana wanje nga muri Kristo uramara maji ntugakora ikintu nkico Junior Jackson ni mwene data Don Rader ni mwene data rero impamvu yabyo nuko igiye nshize ishengero nga mu rutonde runaka iyo ngarutse kuraba namba namba nosho agutuma ingabire zigaragara cyakabiri cyabatatu cyaba anu baba babivuyemwe kuko igihe utanguye kuvuga cyangwa kuvuga ubutumwa cyangwa ikintu nkico kwarugushika ahantu ku buryo toshye kuvuga ubutumwa atabaye umuntu avuga mu ndimi umuntu asobanura umuntu atanga insobanuro kandi igice cyabyo ntivyigera binashika rero ndizera kuvuga mu ndimi ndizera gusobanura ariko bitegerezwa kuba ari ikintu cyerekeza mu ishengo atari umwami agiye kuza vuba cyangwa ikintu nkico ariko nimukabomboranyamanwa niko Yesu yavuze nkuko abanyamahanga bagira gitegerezo kuba ari kintu kinaka genda ubwire mwene data nakana naki ikintu kinaka yakoze kandi ategerezwa rero genda ubwire mwene data mushiki watu nakana naki ngiye yakoze ikintu kinaka ariya wa munsi yarenze kuvyagezo by'umugabo wiwe yisezerano yagiriye umugabo wiwe atatunganije bitunganye mwe muyera zo mukuraho aho uba mufise niko uhoraho agize rero mugaragaza icyaha aho niho tuba dufise ishengero nk'uko byarige Ananiya na Safira baje aho rero tuba dufise ishengero rihagaze neza yo niko muvuga mwene data Brana umuntu umwe namubwiye ivyo yavuze ati em udushira ahantu hagoye cyane navuze nti mbega jewe sindi ahantu hagoye hariya kubashitsi ntigeze mbona mu buzima bwanje ariko mvise kwizera n'ibyizigiro ku mana yanje ntumye gukora ibi kandi nta narimwe vyigeze bibi kinyuma canke ntibizokwigera biba ikinyuma mu gihe ari imana nivyo kutavuga mu ndimi n'ibintu nk'ivyo nizera yuko azindimi n'abantu bafise zingabire n'amara abakristo b'inkomoko vy'ukuri kandi babinezwe bazokoranira hamwe kuko kandi bavuga indimi batanga n'insobanuro maze barari ico bashobora gukora kugira ngo ubwami bw'Imana butere imbere bafise ibango ryabo bwabo ariko iyo nta kibanza bifise nga hagati yikoraniro habakorana n'abanyavyaha n'ibindi birivuga ngo bazovuga yuko mutize rimwe na rimwe baba abantu batuba rwose na byo n'ibindi si umugwi wacu ariko ndabereka bakabandanya akanya gatoya navuze nti byitegereze rero nabwiye bene data hari byabona ngaha babiri navuze babizi navuze nti bireke haheze igihe nzo ntuzoraba namba ari iby'Imana cyangwa atari iby'Imana na mudashobora kwihanganira igihano rero ni umwana w'ikivyarwa nivyo neza na neza bibiliya yavuze kandi igihe igihano kije ni igiki gishikira narabibere nabibabwiye kera murabona mubanze umugero ngaha yavuze ati nibike kuri ibi binabiriya navuze nti bireke gusa ni inzoya ntidushobora kubicira urubanza ariko mwitegereze bizoshika igihe bite bizotegerezwa by'ukuri ku isunga ijambo rero mwene data Junior Jackson yaravuze uburenganzira bwo kutemeranya n'ibyo ashaka kushengero giwa abantu bose bashaka kuvuga mu ndimi n'ibindi mwikoraniro izo nizo ngorane za mwene data Junior ibyo ni vyiwe ariko Junior Jackson yize ubutumwa cyo kimwe nka abasigaye bose muri twebwe bizera ni umwe muri twebwe kandi guja hari yasukuba inyoni ipfuye Junior ni umuntu w'Imana nkunda n'umutima wanje wose kandi nari ngahera ijoro ku buryo nshobora byo kuri kubivuga uko ndabishaka kandi Don Laders nibaza ko Don ari ngahera ijoro kuko bafise ishengero ryabo bwite kandi nabonye umuntu wese aza kuri iri shengero asohoka maze akajya kwa Don Lader canke mwene data GT pa panel Changi mwene datu wariwe wese muraba bene data ngari bene data ngaka kanda bene gihugu bene wacu b'ubwami no nezeragwa cyane ku buryo mpomenye ico nkora nuvuga nti mwami wuzuzi yo mu ubugira kandi tumukuremwo vyose maze tuvyuzuze uwundi no bikunda no ukunda kubona bo bahungu n'abana banje rero GT canke wariwe wese mubandi nta tegerezwa kwizera neza nkuko twize twizera nibategerezwa gukora ivyo nkuko nababwiye muri iki gitondo nta nubwo nemeranya n'umugore wanje canke ntiyemeranya nanje vyogenda gute ngiye kumeza hanyuma Junior akaronga umukati urimwo pome maze jewe umukati urimwo utwanwa bita utwamwa bita cellulose mwese Benedata twemi tujye umukati turabyemeranya ariko kandi twemi tuvuga ubutumwa bwiza bumwe urutonde rw'ishengero imurazi Petero na Paulo bagiranye ibibazo atari mu mwizerere yabo ariko buryo Petero yigenze ubwiwe bari bafise ubudasa butoya muri ibyo ariko ntibyigeze bitandukanya bari bene data yemwe atankeka tuzogiranira ibibazo ariko atari ibibazo sinemeranya na Assemblies of God sinemeranya n'uburyo bwabo bwo gukora ariko hariho bene data bigiciro benshi muri Assemblies of God sinemeranya n'imyizerere y'abanyabumwe ariko hariho abantu abagabo b'igiciro muri abo bagabo nemeranya sinemeranya n'ababatisti n'abapresbiteriani n'uburyo bwabo bwo gukora ariwo muri ubu harimo abakristo b'inkomoko uku ni umukunaka cyangwa uwundi muhingamo na toyi telegrama hanari nayibuze mwene data umuvuga butumwa mu batisi yavuze ko yari yandondeye igihe kirekire kuza cyangwa kuronkanaho umuntu yubaha imana mu bishingo cya kubaha kandi mwene data w'igiciro aza kuri iri shengero yavuze ati nzokuja ahantu hanaka yashaka cyane kuza ngaha mu batisi murabona barazana nyihose sino kwemerana n'uburyo bwabo bwo gukora ariko nange kandi akunda kubwivyo ntuvuga ivyo bereke bene data ubonga zino ngabire zitegerezwa guhuzwa na ngabire mutegerezwa kunyisuzuma satani ashobora kwiga na ingabire yariyo yose murabe hano baba babito zubu baringa bigane ugukizindwara ku imana abanyamwanda bandu babo zibavu se ubwavu ikuzimu murabona ibyiza bega Daniel yari umuntu wa witanure rya kumuriro kuko yari umuhanuzi muri ico gihe oya yari Yesu umuntu agira kane yari wa nk'umwana w'Imana sinibaza ko yari umuhanuzi kuko yari mu cobo cinambwe ariko sino kwizeye yuko Daniel yari witanure rya kumuriro sino shobora gukora ubu uwaho murashobora kuba muri kurano rero ico ni cimviro canje mwene data Brana witanguro gatandatu no ku murongo wa 12 Imana yavuze yuko mubiri wono wo no nyinzira yawo mbega ivyo bifitanisa no nukwahukana no kurongora nimba ari ivyo mbega Yesu yashatse kuvuga ivyo nyene gihe avuga ati nkuko byari bimeze mu minsi ya Nowa niko bizaba bimeze mu gihe cy'umwana w'umuntu azoyishurirwa muri Matayo 24 umurongo wa 33 na 34 data Branham mbega hazobaho abana bazovuka mu nganzi y'imyaka igihumbi imyaka igihumbi inganzi y'imyaka igihumbi inganzi ya Kristo y'imyaka igihumbi ngaha ku isi canke hari ikimenyetso cyari cyo cyose ku isi icyari cyo cyose ku isi muri ico gihe kandi mbega hazoba abantu ku isi mu mubiri muri ico gihe ndagerageza gusa kubica ko nyaruke uwo mu itanguro gice cya gatandatu mirongo cumi na kabiri Imana yavuze yuko umubiri wose wononywa ego kuko ari ukurongora kwawukana n'ikindi cyose birivugete nk'uko byari mu minsi ya Nowa ukuntu bashaka no gutanga abakobwa babo no kubandanya nk'uko icyo ni cyo kimwe mu bimenyetso by'igihe cy'iherezo kimwe gusa muri ibyo bimenyetso ubu nimba ibyo ari byo byose gusisirika irakora sinovyita icyemezo cy'igihe cy'iherezo si cyane nk'uko ni ukwita ukuvuga mu ndimi icyemezo cya muhimu yera ni ukuri yuko hategerezwa kutakuza igihe aho ukurongora no kwahukana bimeze nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa ariko hari ibindi bintu byinshi bijyana nabyo ni kimwe muri ibyo bimenyetso kandi kuvuga mu ndimi ni kimwe mu bimenyetso bya muhemu yera ariko si ikimenyetso ntiganyizwa cya muhemu yera igisiguru ko abagore n'abagabo barongora hanyuma bakahukana no gusubira kurongora icyo ni cyo bari cyo kimenyetso cyonyine nimba hari icyo kimwe cyonyine sino cyitsuko ariko murabona ibindi bintu bitegerezwa kujyana no kuvuga mu ndima cyane indingabire kugira ngo ibe y'imana ubu mbega abana bazovuka mu nganzo y'imyaka igihumbi icyo ni ikibazo cyo mu mutwe wanjye icyo nababwiga munsi sinze bisa na cyane rwose yuko bizobuko bisa cyane nuko bitazobuko ngiye kuba imvuga kuri namwe buko ndabishoboye sinzi gushika ubu imana ntiyabihishura nzobabwira ariko muri indire bitegerezwa kuva ku mana muri abana banje sino babahisha sinzi nimba hazoba cyangwa hatazoba abazovuka sinshobora kubivuga cyangwa imbega hazobicaha ku isi muri icyo gihe oya nta cyaha kizoba ku isi satana zoba boshwe kandi mbega hazoba abantu ku isi mu mibiri icyo gihe ego mugenzi tuzoba dufise mu mibiri yacu y'ubwiza ngaha nyine ku isi tujya tunywa twubaka amazu no kubaho nk'uko twabayeho mu myaka igihumbi y'umugeni umukwe mwene data Branham ni iki Yesu yashatse kuvuga muri Mateyo 12 32 aho Yesu yavuze ati uwo ari we wese azovuga ijambo ribi kuri muhemu yera ntazobiharirwa yaba ari muri minosi ya none cyangwa mu isi izoza ndagusabye usigure bino bice by'ibyanditswe ku bwanje urakoze kandi gifise izina ry'umugabo n'umukozi w'imana ni byiza mwene data uri umunyatoroja jyewe sindiwe ariko nushaka kuvuga ibi yuko Yesu yavuze yuko uwo ari we wese azovuga nabi kuri muhemu yera ntazobiharirwa mu yandi majambo bishyirahamwe n'ibindi byanditswe ubwoko bwose bw'icyaha buzoharirwa ariko kurogota kuri mpemu yera ntibizoharirwa ku bantu kurogota kuri mpemu yera ni ugufi natisha kuvuga nabi gukoza isoni gukora ikintu kinaka nk'icyo icyo ni igihe mujyabutse umurongo hagati y'icyiza n'ikibi ubu nimba mubona mpemu yera mu kanya gato ni gute nimba mpemu yera yojyaga akururuka ngaha hanyuma akamenya ibiri mu mitima nk'uko akora hanyuma niki nimba ibyo byoba yari muhemu yera hanyuma ntumwizere hanyuma ugasohoka no kumutwenga no kumutamuvuga sindaba icyo ukora byaheze kuri wewe kandi ntushobora kubikora ibyo byerekana neza na neza yuko atari uw'imana kuko urubuto rw'imana ruguma mu muntu kandi ntashobora gukora icyaha hanyuma icyaha niki ni ukutizera igihe abona ijambo rigaragajwe azogizera kandi ashobore gusa murabona hari icyaha kimwe gusa ni bangahe bazi ibyo ni ukutizera nibyo gusambana si icyaha kubitabi kuvuga ibinyoma kurahira si byo byerekana icyaha ibyo ni ibyamwa byo kutizera murabikora kubera mutari uwizera nibyo rero murabona hari icyaha kimwe gusa kandi ni ukutizera utizera aramaze gutsindwa icyo yokora cyose icyo ari cyo cyose yaramaze gutsindwa nibyo mwene data Branham mbega ni bibi ko umuntu akiri mutoya atararongorwa ko akata umushatsi wiwe ego ni bibi k'umugore uwo ari we wese gukata imishatsi iki ni ikibazo gitoya gusa muratanguye kumva itiro rero tugira tunyarutse uko bishoboka nashaka gushika cyane cyane mu kibazo cyerekeye urubyaro rw'inzoka mu nsengere musengere umuhungu wacu ari ni umutwaro w'amasengesho natwe gusiba incandaza nyaruka gusa mwene data Branham biremerewe abagore ko bakora akazi mu biro kanaka mu gihe bafise umugabo akomeye n'abana bajije ikibazo ku bw'undi muntu yemwe ibi ntacu ndabizi sinshobora kugira ico ndabivuze ko ariko raba gusa ico ndavyumvira ko munyemerere mvuga ibi ndizera ko iyo mba ndi umugore kandi nkabanzi ko umugabo wanje akomeye kandi afise akazi keza ndibaza ko nogira umunezero mwinshi ngumye muhira mfata neza abana banje kandi nkora kandi mfata neza abana banje ndabarerera kandi kugira ngo bakunde umwami kandi namba ndonsa kanya mpeje kozi byombo nibindi bikogwa ndiyumvira ko no kwigisha abana banje gukorera imana rero namba mufisi deni cyangwa ko mugerageza gufata umugabo wanyu kuri ikintu kinaka cyangwa ikindi kintu mutegerezwa gukora mugenzi ndibaza ko ari byiza namba mushaka kumufasha kandi mukitwara nk'urupfasoni kandi ndibaza ko bitoroshe nta mugabo numwe afise ubwenge yifuza ko umugore wiwe yisanga mu mugwi aho sanga abagabo benshi batagira indero batubaha nibindi nkivyo ariko namba umugore atakundi yogira atari kwisanga muri ibyo ndibaza yuko yotegerejwe umugabo wiwe ategerezwa kumenya yuko ari umukristo nyakuri ashobora kwizigirwa umugore yizewe ariko rero kuvuga udategerezwa gukora sindabizi murabona nta gice na kimwe cyo mu byanditswe two kwishimikiza ko ndabamenyeshe gusa icyo ndabyumvira ko ariko ndiyumvira namba umugore ashaka gukora kandi ashaka gukora rero icyonzi nuko ntashidikiye na gato yuko abagore bakorera muri ibyo biro aho usanga abo bagabo bose bikorera ibyabo ari abantu bitwara nabi kandi bavuga ibintu bibi kandi ko umugore mwiza yiyubashe yicara hariya no hagati y'ibi bintu byose bicavuye nk'uku ndabigwanya nibaza yuko mwari mukuye kuva hagati y'ivyo bintu ariko rero namba umugore ashobora kwitwara nk'umufasoni nyakuri kandi akabagerageza gufasha umugabo wiwe kuriya impuzu z'abana kugira ngo bajye ku ishuri canke ku ibiha ifagitire canke ikintu nk'ico kandi akaba ashaka gukora gushikaho vyose bitunganywa rero ibi si umwami kubera nta canditswe na kimwe mfise gishigikirebe ndabamenyesheje gusa icyumviro canje ariko rero sinibaza yuko ari byiza kubera ko ashaka kwinezereza canke kugira ngo aronke amahera menshi yo kujya kugira ngo asohoke ajye mu tubare cyangwa kujya kunywa itabi n'ibindi aho sinibaza yuko yotegerejwe kubikora nibaza yuko yotegerejwe kuguma muhira kugira agerageze kumufasoni nyakuri no kwitaho urugo rwiwe namba Yesu bwa kabiri oya namba Yesu namba turi mu bugeni bwa kabiri aho abo bantu babiri bahukanye ukwihana kurahagije canke mutegerezwa gutandukana canke mutegerezwa kwahukana kugira ngo mube abidegenze namba turi mu bugeni bwa kabiri aho abantu babiri bahukanye ndibaza yuko namaze kubyishura murabona ego namaze kubyishura aho abantu babiri nuko ndifuza yuko tubikorera ko bagenzi ndafisa bagenzi bicaye hano muri iki koraniro kandi ndabize bira mbabaza cyane kuvuga ibi bintu ariko ntegerezwa kubivuga murabona kandi si iri mu ibohero riteye ubwoba umugore mutoya gowe akoze ikosa maze akarongorwa n'imboregwa kandi bigaca bihera kuno cyangwa umuhungu mutoya gowe arongoye imara ya atabizi kandi uwo mugabo n'uwo mugore ntibashobora gutandukana igihe cyose bazobakiriho ni ikintu kibi ubugeni ni ikintu cyubashwe kenshi abana batizera bazoja muri ibyo kandi bakora ibyo bintu hanyuma y'ibyo bace bibaza ibiri ko birashika ndibaza namba umwami ampaye gusigura neza ibyerekeye ukurongora no kwahukana uko byokoretse ndizera yuko byokwerekana neza byinshi muri ibyo naronze turabona kubera iki dutegerezwa kugurisha inzu zacu murakoze twebwe PS twarasanze kandi twarisonzesheje ngo ngurishe ariko ngushika ubu ntiragurishwa rero mugenzi mwene data canke mushiki wacu ntibashize kwizina ryawe ariko uwo mwo wa muri mwese rero namba muri ko mugerageza kugurisha inzu yanyu kandi mukaba mwakoze mushaka kuyigurisha kubwo birashoboka ko mushaka kugura iyindi canke kugira ngo mukore icari cyo cyose sindabizi namba intumbero yanyu ari nziza muri ko mugerageza kugura inzu namba mufise abana canke ikintu icari cyo cyose mushaka ko baronka inzu nziza canke ikintu nk'icyo sinzi ico vyerekana ariko nobabwira ibi namba muri ko mugerageza kuyigurisha kandi mukisonzesha kugira ngo muyigurishe rero subiza ico kintu ku mwami kandi ntimusubire kucibaza ko murabona kubera byoshoboka ko imana birashoboka ko mwoja kuba ahandi kandi akaba atari byo byari bikwiye murabona namba uri umukristo kandi wizigiwe umwami kuko atankeka uriwe atari uko mwo ntimwo bamwisonzesha kandi usenga murabona rero nzobihereza gusa umwami vuga uti rero umwami gihe cawe nikigera ku bwacu cyo kuyigurisha uzorungi kumuguzi ico gihe ni byaherejwe umwami bikure ko ibiganza byawe maze ubandanye ndizera ko bizokunda nsa n'unyarutsa ngaha kuko umwanya wa mperanye mwene data Branham ni bibi ko umugore gutsibamisha tiwe namaze gucishura atankeka ntacu bimbwiye munyigumize gusa ari miremire murabona ndazi ko sinshaka kuvuga ibyo kugira ngo njure hamwe namwe abakobwa murabona bivuye mu mutima ushaka kumwe kandi arambaza ufite icyizere atari uko ntiwobimbaza ariko ndagufitiye icyizere mushikanje ko no kubwira ibinize ibyo ukora sinshobora kubishigikiza ibyanditswe namba mushaka namba udafise umushatsi mwiza utsibe kandi uri umugore ushaka gusa neza kubera umugabo wawe kubera umukunzi wawe umuhungu cyangwa ikintu nk'icyo sinshobora kukubwira ibyerekeye gusa umushatsi wawe cyangwa icyo babyita kuyihindura irangi cyangwa ikintu kinaka na rimwe mvise mvuga kuri ibyo ni ahawe murabona ni hagati wewe gusa ubaze gusa umwami cyo gukora azobikubwira kuko ngerageza gusigura ibintu byanditswe murabona ndagusaba bisigura abikora ino bambere 13:8-12 ubuko ijambo ritunganye ryashumbushijwe ku ishengero y'imirongo yarashikijwe rero nibaza ko mpejeje kubivuga sivyo ariko aho igihingwe kizoshikira ivy'agace kizokugwaho Pawulo yavuze ati naho nuvuga indimi z'abantu z'abamarayika kandi ngakora ibintu bintu byose ngariko aho igihingwe kizoshikira none hariho icari cyo cyose gitunganye atari Imana oya mugenzi mbega Imana ni igitunganyo bwa mbere na mbere yariho kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana ijambo girira cari Imana murabona ni vyiza aho igihunguye kizoshikira ivy'agace bizokugwaho mwene data Branham ni ibibi kugira imishatsi imoye ukugezweho nibaza ko uyu ari umugabo nizigiye ko ari we yemwe ubu abagore bamwe bakora ibyo atankeka naringiye muri bisi gihe kimwe igihe nari umucunzi w'uguhiga wa leta ngaha nari nicaye hariya kandi umugabo yari ko aravuga gutya yari yambaye inkofero yaba sudira kandi ariko nari kundavugana nawe kandi yabandanyanywa itabi yari yambaye amarore y'ubusuderi yasunitse gutya hari haruguru ngaha hafi ya Serbag kandi nari nicaye hariya mvuga na n'uwo muntu yavuze ikintu kinaka hariya maze twese dutangura gutwenga namukubise kuko nguru navuze ni ye uvuze ivyo sivyo kandi nari nicaye gutya kandi ubwo nyene mugore umwe yicaye imbere yacu hariya yavuze ati yewe rusugi yari yambaye igisarubeti yari muremure avyibushe nk'umugabo yari yicaye hariya anyutabi kandi acisha umwotsi muzuru nyibajije ko yari umugabo ikintu kinaka cerekeye kujugunya itoroshe y'ubwoko bunaka no gukora ikintu kinaka gikubita ku mutwe w'umuntu munaka no gukora ikintu kinaka hanyuma atangura gutwenga nanje naratwenze hanyuma ndamukubita ku kuguru nibaza ko yari umugabo sinamenye itandukaniro ishobora kuba atandukanya kandi bibiliya yavuze iti mugore wese yambara impunzi y'umugabo ni igisesema ku mana ngibyo oya mwene data namushaka imishatsi moye ukugezweho ndakubwiye urindire gusa ni gushikaho uzogira imyaka yanje uzoyigira rero ibyo ni byiza sinshaka kubivuga gutya mugenzi uheza gigwe namba wizeye kumwe na Data Branham akubwira ukuri sinibaza ko Imana ivuga ikintu kinaka ku mugabo umwitwikiro wiwe ni mwiza mugiye amwe imishatsi yiwe namba aretse imishatsi yiwe igakurika ba miremire nk'umugore bibirivuga ko biteye isoni ku mugabo gukora ibyo ariko ubu namba wewe igihe ufise imishatsi yawe kandi urumungu mutoya kandi ndazi ko navuze byinshi kuri ibyo kandi mwebwe bariki n'ivyo niyo mishatsi mwoye kugezweho na byose nk'ibyo n'ibintu nk'ivyo ndabivuga gusa murabona sinibaza ko Imana yataye ukuntu umugabo amwa imishatsi yiwe mugiye imwa kuko umutwe wiwe ni Imana ariko umutwe w'umugore n'umugabo kubwivya tegerezwa kandi namba umoyo imishatsi yiwe asuzugugwa umutwe wiwe rero umugabo atubaye utegerejwe kwaukana nawe kandi akirukanwa sivyo rero namba umugore amoyo imishatsi yiwe umugabo wiwe afise uburenganzira budasubigwaho bwa Bibiliya bwo kumwirukana kubera ubuzima bubi umuntu atubaha ni bangahe bazi ko ari ukuri n'ibyo Bibiliya ivuga kuko abasuzuguye umutwe wiwe nta mugore atubaha mwobonana mune Data Branham igihe Yesaya yavuga ku bakobwa b'i Siyoni canke yabwira nshaka kuvuga ndibaza bashaka kuvuga yavuze ati abakobwa b'i Siyoni kubyerekeye ibyuma bafatisha imishatsi y'ibisuko kandi mu gishingo cy'imishatsi ifunze neza ubuhanza mu gishingo cya ibyo bikora bikora muri iki gihe canke Bibiliya ya kera ikwiriye nk'uko bamwe babivuga Bibiliya ya kera ya mikora kandi ijambo ryose Imana ivuga rirakora yego mugenzi ikintu cyonyine bikora kuva muri iri Bibiliya nsha uja kuri Bibiliya ya kera byarashingiwe gusa Yesu yavuze ati mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane utegerezwa kuba muri ico gikogwa ariko je ndababwira yuko umuntu wese ari umugore akamwipfuza bamaze gusambana na umutima wiwe mbega ibintu bitangaje cyane ubuntegerezwa guheza abagenzi biriko birateba gato ya rero iki ni kirekire cyane reka turabe namba hashobora kuronka ikindi kintu kinaka turabe mwere Data Branham abagore botegerejwe gusokoza imishatsi yabo gute ubugira kandi neza uko mushaka Timoteo wa mbere 2:9 murabona abagore nyene bambara imyambaro baberanye shaka gusokoza yanze shimira Imana Imana igweza gire mushikanje mukuzi urakoze Imana igweza gire udusengere kandi umuntu yashize ku izina giwe atanke ka Sharon ni mushikanje Imana igweza gire gusokoze gusa ari miremire nkuko ari miremire mushikanje ni umukobwa muto Imana igweza gire mukunzi ni byiza ubandange gusa umugena amaze kuzamugwa mbega hari inkumi iki juju zo kizwa cyanke bose bazozimira oya murabona ibintu byose bizoba byarangiye mu ishengero ry'abanyamahanga igihe umugeni akuwe mu isi mpuhe mu w'Imana ava mu isi wanduye mu mutima nashishikare yandura ugoroka nashishikare agororoke wera nashishikare yera mu yandi majambo ahera hapfumba umwotsi umushingwa manza ahagarara kugira ngo aburane urubanza Kristo avahera igihe ciwe c'urubanza carangiye izamugwarira javuye ahera aragenda kandi afata igitabu c'incungu kandi asaba ikintu cyose yacunguye ntagikowa c'uru huza kikihari ni bangahe batahura ibyo ndafise kuri umwimwe muri twa dushashara canke imwe ego dushashara nibaza ko byari ibyo ko Kristo yaje gusaba akazi kiwe ku rubanza ubaka kanya gato ya gusa mbega inkumi iki sokizwa oya igitegerezwa gushika cyose kirashika ubu inyuma y'ico gihe azoba ameze ukuntu rero azotegerezwa guca muri mu gihe cy'imibabaro kandi impamvu yabyo ni uko yansi mpongano mu kunengesera kwayo n'uwizera avuga ko ari wizera ariko azotegerezwa guca mu gihe cy'imibabaro bibiri yavuze iti kandi mu bandi bose gisato kinuje amazi avuye mu kanwa kacu kugira ngo baje kugwana kandi iyo saha imeze gute nigeze haba igihe murai kaise aho ayo mashengero y'amadini bacitse abasozereye canke kuronka umubatizo wa muhemu yera mvugira abagabo babadandaza b'abakristo ntibihengeshanya ni abapresbyterian abaruterian abakatolika n'ababatisi ibihumbi Church of Christ na Zarayo Pilgrim Holiness abadivantist b'umunsi windwe bose baza kubwinshi bagerageza murabona Rero iki ni ikintu gitangaje. Ndabasabye mu ntimubifate nk'imyizerere ariko muratahura ico ivyanditse vyavuze vyabaye igihe byari byo ushitse igihe kirarangiye rero murabe hariho inkumi ndwe canke inkumi 10 zari zagiye gusanganira mukwe kandi gice cyo cyabo bari bafise amavuta mu matara yabo igihe cyo cyabo ntabyo bari bafise ariko ikindi gice umuri bacarapfuye ni gice kizima abo batanu bubwenge igihe akarurukaza kati nguyu mukwe bose bahamagara bahanaguye canke bari kangwe maze bahanagura amatara yabo kugira ngo baje gusanganira mu mazimano y'umukwe ariko igihe abibijuju bavuga bati muduwe kuri ayo mavuta yanyu amatara yacu yazimye murabona muduwe kuri ayo mavuta yanyu bavuze bati oya dufise ayadukwiye gusa twebwe twenyene mugende muyagure rero mu gihe bari bagiye kuyagura umukwe yaraje igitangazo ryasohoka ingingo ruhasha iti umukwe araje bose bashatse kwitunganya vuba cyane mbega si muri ico gihe cyose nyandiko iri ku ruhome yo dushaka umubatizo wa muhemu yera dushaka ibintu biri yacanke ibi ariko mu gihe cyari bagiye kuyagura umukweraje ubwenge yarinjiye kandi basigaye hanze aho hazoba amarira n'imiborogo no kujyana isya z'amen ndafise ibibazo byiza ngaha bijyanye n'ibyo ninde wa mugabo yari yambaye akanzu ikanzu ninde atari yambaye impuzu y'ubukwe n'ibyo nibaza ko byose bifatanye neza n'ibyo umuntu yotegereje gutanga ikigira 10 ku muntu yihariye cyanke umukristo yotegereje gukora Atanke kayo tegerejwe namba hariho umuntu amwe akora ni umukristo kuri kigira 10 ku muntu yihariye ivana n'uwo muntu wariwe murabe uko niko ukuri mu Bayiburayo rwigihe cy'ambere igikira 10 cavuzwe mu buryo rindira gatodizeye ni ikibazo cha kabiri oyayo oya kubwa mwene data yavuze ati bibazo biri kwa mwene data Branham igihe mu Heburayo gice cy'indwi y'Abaheburayo 17 gice cy'andwi agarutse avuye kunesha abami yahuye na Melkisedeki amurira ikigira 10 uwo yari Melkisedeki umwami w'Isalemu ari umwami w'amahoro umwami agororoka nawe si uwundi ni imana ubwayo murabona ariko igihe urisha ikigira 10 mu by'ukuri ahantu urihe ikigira 10 ni ahantu uronka imfungurwa zawe Muzani mububiki gira tumigishite kugira ngo inzu yanze ibe mwivyo kujya endani mubingeragereshe ni kuhorange ningabagize murabe ko ntazogomero ingomero zo mwijuru kabacunca uburira umugisha mura mukabura aho mukweza nahimirije umugabo wari we wese cyangwa umugore we atari kigira 10 kwemera ivyo nshobora guhagarara hano gushika mu gitondo ndababwira gusa ivyashitse gihe nabo ni ibi no buryo nabayemo ariko gusa mu kuba umwizigirwa nkuko noshobora ko nara narari kigira 10 kandi giye nafata amahera yanje ava muri rishengero cyangwa mu bikorane byanje nafata menshi natanga kigira 10 rero naye habavuga butumwa kandi ayandi asigaye naye habavuga butumwa rero ayandi ntashobora gukora ivyo rero ikintu nakora na guha nagumye kigira 10 ngatanga 90% kwijana ku mana hanyuma rero igiye icagezo cyambwira ko ntashobora gukora ivyo ko nta ntegereza gukora kandi namba nta ndabikoze yose yategerezwa gushigwa mu bubiko rero narayahevye hanyuma ndayashira mu ivuga butumwa ryo kumahanga n'ibindi bindi kandi rero gusa nafata umushahara w'amadorara ijana kwiyinga kandi nkari ikigira 10 kivuye murayo ego mugenzi ndizeye mu byo gutanga ikigira 10 ni umwe mu migisha y'Imana igaragaza ko ari umugisha muvuga muti iryo ni isezerano rya kera ni isezerano rishasha kandi murego mugenzi mukundwa mwene data Branham iyo umwana avutse hanze y'ubugeni uwo mwana ashobora gukizwa cyane azozamurwa gukizwa yego cyane ndizeye ko uwo mwana yoshobora uwo mwana nta ruhare afise mu byabaye uko n'ukuri ariko jewe kuvyerekeye kuja mu izamurwa gukizwa no vuga nti yego ariko mu izamurwa ni urubuto rwatoranijwe ruja mu izamurwa kandi sinizera ko uwo musambanyi yari urubuto rwatoranijwe muratahura murabona ndizera ko abantu ko mwana shobora gukizwa nta burenganzira afise ubwiwe ni igikorwa giteye ubwoba n'ibindi ariko rero mwishenge mwisezerano rya kera igihe umwana yavuka ari ikinyabya ikivyarwa ntiyashobora kwinjira mu ikoraniro ry'umwami mu gihe cy'urunganwe rugira icumi mu myaka amajana ane n'ibindi. Uwo muvumo wari mubi cyane, gusa wiyumviriwe byo. Umwana atacu azira abuzukuru biwa buzukuru na buzukuru na buzukuru na buzukuru na buzukuru mwiyumvira na buzukuru na buzukuru. Uwo mwana ntibazoshobora namba kwinjira mu ikoraniro ry'Imana, ariko murabona ntihari ikintu gikomeye bikwiye cyo ngo hari icyo cyaha. Amaraso yo mu isezerano rya kera ntiyarahari, ibyaha yapfuka ibyaha, ariko amaraso ya Yesu Kristo abikuraho, ubu biratunganye. Iyo ayo maraso ya Yesu Kristo yinjiye biratandukanye. Mwene Data Branham, dushaka kuba hafi ku bishoboka ubutumwa bwawe, twimukire i Arizona cyangwa i Jeffersonville uko mugomba, hamwe cyangwa ahandi. Ndabakunda rwose, nitaye iyo mujya cyangwa icyo mukora. Ariko rero nkubwira inama, nizeye ko noji Jeffersonville. Namba ushaka kwimuka aho byogenda kose noji Jeff, nizeye ko ndi hano kenshi ngo gusumba i Arizona ni byiza. Mwene Data Branham, twaracerewe rwose kubwira ubutumwa abanyabyaha. Oya oya, ntiwishire ibyo mu mutwe. Mwene Data, bandanya wubaka inzu, bandanya ukora buri kintu icyo ari cyo cyose ushoboye, bandanya gusa ugenda gushika uhamagawe. Murabona ikibazo cya kabiri, abakijijwe bashobora kwitandukanya ubwabo n'abanyabyaha mu gusenga? Abakijijwe bashobora kwitandukanya ubwabo n'abanyabyaha mu gusenga? Sinzi neza na neza icyo ushatse kuvuga kuri ibyo. Nimba ushatse kuvuga abanyabyaha nk'abo hanze, mwebwe musenge Imana ahantu hose, ariko nibaza ibyaha yaba tubwira uko tworonze guta ishengero, kuko abanyabyaha binjira nyine mu ishengero hanyuma bakicara hafi y'umukristo. Nimuze mwigire mwitandukanya n'ikintu n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose atari icyaha. Si umunyabyaha, mwakire umunyabyaha uko mubishobora, ariko musangire ibyaha byiwe. Mbega umugore yakijijwe arashobora kwakira umugabo wiwe nimba uwo mugabo ari umunyabyaha? Oya mugenzi, oya oya mugenzi, oya n'umugabo wawe uzomushira kure cyane kuva ku Mana gusumba uko zuko. Murabona uko ni ukuri, Mwene Data mushikanje waramurongoye, we ni uwawe, nawe ni uruwiwe. Mwene Data Branham, gutandukanya abubatse bisigura iki? Mbega abo bantu barafise uburenganzira bwo kurongora canke iri n'irindi jambo ry'ukuba ry'ukwahukana? Nushatse isiguro nk'iyakurinzwe by'ukuri barashakanye mu gihe bahanye iryo sezerano bamaze kurongorana. Ni nk'uko gusa umuhungu, nimba umuhungu asezeranye umukobwa kumurongora bivuye ku mutima, ategerezwa kurongora uwo mukobwa, ni ngombwa aramurongora. Ikintu conyene ategeza ni nyitegeko rikora gukuba hamwe icyete cy'uburenganzira bwo kuba hamwe n'umugabo n'umugore. Ariko umugabo amaze kubwira umugore ati, nzogutwara mukunzi, nzogutora wewe nk'umugore wanjye, mbega uranyemera? We yamaze kurongora. Indagano yawe ni iba yubashwe, iyo niyo ukurongora uko biri kose. Nta muvugabutumwa ashobora kurongoza cyane umucamanza cyane icyo ari cyo cyose kijya. Indagano yawe uhabwa n'Imana no kuri uwo mugabo igihe usezeranye uba urongoye. Murabivuga uti, Mwene Data Branham, mbega ivyo wavutse ko wari kwishura ukoresheje Bibiliya? Mbega mushaka Bibiliya kuri ibi? Muduze ibiganza byanyu namba mubishaka. Rero dufise iminota hafi itandatu cyangwa umunani byiza. Umugabo wiwe Yosefu yari umugororotsi, umukunzi yari yaramaze kuyitwa umugabo wiwe. Umugabo wiwe Yosefu, kuko yari umuntu w'umugororotsi, yari ko ariyumvira kumubengera mu misho kubereye. Ariko imbere y'uko amurongora yagaragaye yibungenze inda ya muhemu yera. Murabona kandi umumarayika w'umwami yaramwiyeretse maze avuga ati, Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugore wawe. Bari bamaze kurongorana, yari yamaze kumuha isezerano. Kandi umugore mutoya, nimba warasezeranye kurongorwa n'uyu nujya muhungu, utegerezwa kubikora. Ni warongorwa n'uwundi, inyuma y'iryo sezerano uzobubaye mu busambanye kuva ubu uko biri kose. Kandi urabe cya kintu nyene ku muhungu asezeranye gutwara umugore. Ntutange indagano yawe ku muntu uwo ari we wese atari uko udashaka kuyishyitsa. Wibuke hariho Bibiliya kuri ibyo. Yosefu yasezeranye gutwara Mariya imana nayo yavuze yuko ico cyare soma ivyagezwe by'isezerano rya kera kuri ivyo urabona ivyagezwe by'isezerano rya kera nimba warasezeranye gutwara umugore hanyu mugatwara uwundi waburiko urasambana kandi wirukana hanze y'urugo ego mugenzi utegereza gushitsa amasezerano yawe usezeranye umugore ivyo we ni ugwavya ubashwe nago nigo kuzana ubuzima bw'umwana mwisi mugira kandi ku bw'ivyo umusezeraniye utegereza kumutwara mbega haracarengeranye cyane ko mu bikorane byo mu magerageza n'ibikorwa byo gushingira intahe mu kugerageza gucungura ubugingo hanyuma umuntu ategerezwa kugurisha ibintu byose afise rero kuko umwami aregereje cyane rero nizera ko ntaravuga icyari cyo cyose kuco tumwamwebwe mwizere ibintu nk'ibyo sibyo nimba narabikoze ibyo mumbabarire sinshaka urabona ntimwiyumvire ata gutariko ariko bintu mubandanye muvuge ubutumwa muvugira ibikorane mu magereza muzana umuntu wari we wese kandi ni muraba naho abadventist bo ku munsi w'indwi hano ntagiye kinini giheze nko mu myaka 30 canke 60 nabonye ivyo mu kinyamakuru Courrier ndabafise ahantu mu isandugu inkuru ikomeye mu kinyamakuru kuriye aho bari barekuye ubwo bwoko bw'amababa ni mu gihe bari bihaye inzira imirelite imbere yuko ababa ba Ventis bo ku munsi w'indwe hari urupapuro rwose rw'ikinyamakuru kuriye hano muri Franklin Kentucky aho bari bagurishije ivyo bafise byose bari bafashe itariki kanaka kandi bari bavyerekanye bakoresheje ivyanditswe yuko Yesu agiye kuza kuri iyo tariki rero baraduze hariya bamwe n'imyironge yabo n'ibindi baragiye baba ku gasongero k'umusozi bukeye bwaho baramanutse urumwe wanuwundi gwa amababa yose baciye bamanuka kubisambura murabona ni umugwi dini giciye mwibice nibende ntimwize ivyo birashoboka ko Yesu atoza imbere y'imyaka 100 sinze gihazozira nta numwe azigihezozira ariko ngiye kubandanya mvuga ubutumwa gushitsaho azozira nambataje uyu munsi nzomurindira jo nambataje yinga nzomurindira kuyingariza kandi nambataje mu myaka 10 imbere hanyuma nkaba nkiriho nzomurindira mu myaka 33 imbere murabona nzoguma ndamurindiriye sinzi gihazozira ariko shaka kuguma ku ijambo giwe no kwitwara rikihanga giwe kuba nk'umukristo no kurindira kuza kwiwe murabona bandanya mukora ibikorwa byo kuvuga ubutumwa mu mabohero muzana abantu bashobora kugakiza sinzigi yazozira nta numwe abeza ariko ndavuga ibi gusa nivyo ndiko ndagerageza kubabwira kandi ndizera yuko mutariko muragerageza kongera ku insiguro yanyu sindiko ndabibabwira uwo muntu imani bahezagire mwene data mushiki wacu uwo mwoba muri wese umenga sumuntu wo kanga kubera byari kugakarata kindamukanyo kaje kava ndibazi Denver muri Colorado kandi ego Pikes Peak muri Colorado rero birashoboka ko ari umuntu yayirungitse aciye kuri posita ariko ni byiza bishobora atankeka kuronka bande ariko mwibuke ntihagire ikintu na kimwe muhindura atari kuva mu buzima bw'icaha muja mu buzima bubereye bandanya gusa gukora igikorwa cyanyu bandanya gutyo mwese abatahura ivyo muvuge muti amen murabona nimukora ivyo mwene data Branham muri Matayo 12:40 havuga ati huko Yohana yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi niko n'umwana w'umuntu azomara iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'Yesu ni gute kuri uwo munsi bavuga ngo uyu munsi bavuga ngo yasizwe kumva kwa gatanu mu ijoro ngo kandi yazutse kuwe yinga mu gatondo kandi ibyo byerekana amajoro 2 n'umunsi umwe rero mwitegereze neza havuga ngo ibyari mu urabona mu gihe Yohana yari mu nda y'iminsi 3 n'amajoro 3 nihagira iminsi 3 n'amajoro 3 muri ico gihe kiminsi 3 n'amajoro 3 kuko ntimuzoshobora kubeshanya byanditswe muhanuzi yari yavuze ati sinzoreka ngo wera wanje abure kandi sinzoreka ubugingo bwiwe mu kuzimu kandi kubora kuja mu mubiri w'umuntu nyuma y'amasaha 72 ni ukuvuga iminsi 3 n'amajoro 3 mu gihe kimwe muri iyo minsi 3 n'amajoro 3 yategerezwa kuva mu mva Rero igituma havugwa iminsi itatu n'amajoro atatu ntibisigura yuko byategerezwa kuba uko. Ni uko igihe kimwe hagati y'iyo minsi itatu n'amajoro atatu yategerezwa gusohoka kubera ubuvugishwa ntibishobora guhagarikwa, ntibyashobora kubona kandi yari kubora iyo aguma bumva muri iyo mwanya. Mwene data Branham namba umugabo yararongoye agacaha yawukana, mbega birateye ubwoba. Murabona ko hari benshi ubu sinshira ku iteka aba bantu, ariko ni ikintu kitamenyereye abantu, n'ibyo barabyitiranya ukuzamugwa ubwa mbere. Abantu ntibabyiyumvira ko cyane ibyari biteye ikibazo cyane, ariko ubu byara ku isi yose, kandi abantu baracabisoma mu byanditswe, kandi abantu baracashikara baturanijwe, kandi baracabira barabibona, kandi ni imvuga kuri barifuza kubimenya. Nico gituma ngiye kuvugishura mu buryo bushoboka bwose. Yarongoye kandi yahukanye, hanyuma akaba yararongoye ibugira, kandi umugore na wenyine yari yararongoye akongera akahukana imbere y'uko amurongora. Abantu barashobora kubakana imbere y'amaso y'Imana, mbega boba bahukanye imbere y'amaso y'Imana, ni gute boba bameze ari babiri canke umwe mu bo mwizamugwa? Ni gute? Sindabizi, sinoshobora kubibabwira. Ikibazo ni iki, boshobora kuba mwizamugwa bahukanye umwe muri bo yarahukanye umwe muri bo umutambukanye wiwe aracariho, hanyuma barasubiye kurongorana uko biri, uko babiri bari bararonguranye bararongoye. Rero ubu uyo mugore arafise umugabo akiriho, uwo mugabo arafise umugore akiriho, rero ubu barafise abana n'ibindi, kandi bashaka kuza ku Mana, bashobora kuzoja mu izamugwa izovana na data wa twese. Sinshobora kwishyura ibyo, murabona narabonye ikintu bibiliya ivuga ko bizoba byitwa umusambanyi, kandi bibiliya iravuga kandi yuko umusambanyi ntazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nicyo cyonyine nshobora kuvuga, ndabizi birambabaza kuvuga ibi, ariko nshobora kuvuga ijambo rivuga negerezwa kugumana n'ibyo. Nibaza yuko atari ibyo, hariho ahantu muri bibiliya sindiko ndabahamura, siko ndabahanura, ndabinginze ni mundeke ndabereka agace gatoyi ko mu byanditswe ndabinginze, ndabinginze namba munezerewe n'umugabo wanyu, namba munezerewe n'umugore wanyu, ndabinginze ni mugumu ko muri muzobikora kubwo gusa, kuko nababwiye ibyo. Nimureke abo bana bato batagira aho n'ibindi nk'ibyo. Ahantu hamwe hamwe Imana yarokosoye amakosa abantu bari bakoze. Muribuka Yesu yavuze kuri Dawidi mu gihe yari ashonje yinjiye mu ngoro y'Imana, kandi yari imitsima ibiterekeregwa yari yamererewe abaherezi bonyine kubabijya, kandi ntiyigeze yagirizwa ibyo. Kandi n'abahereza umunsi w'isabato bararogota ku munsi w'isabato, ariko ntibyabarangirije. Kandi hano hari uhambaye kurusha isabato, murabona hano. Reka rero kino kintu kirekire mu maboko y'Imana, tera mujina imbere, kandi mubeho gusa mu buryo mwebwe, ni mubeho gusa ku bwa Kristo. Bu tuzobibona, murashobora kuba mufise uburyo bwo kwinjira. Ni mureke ntidushobora gukora icyane icyane, bandanya gusa muba nk'uko mubayeho. Namba munezerewe muri kumwe, birashoboka mwoba mudafise umugore mwiza, ndavuga ibi gusa. Namba mudafise umutambukanye mwiza muri uwo mugore canke muri buno bugingo, ntibizoba bimeze muri uko kundi mu bugingo. Amakosa yose azohindurwa. Abizera bose bavutse bwa kari bazoja mu izamugwa. Oya, amasigarira gusa, amasigarira gusa. Si abizera bavutse bwa kabiri bose. Bibiliya yavuze ite, kandi abapfuye bandi ntibaba bazima imyaka igihumbi itarashira. Hanyuma rero barazutse maze baratandukanye, intambara mu mpene, intama mu mpene. Si abavutse ubwa kabiri bose bazoja mu bijanye n'ibyanditswe. Nikiye kimenyetso ko umuntu yazutse by'ukuri mu mwemu yera? Yohana 12:4, igihe mwemu yera azoza, murabona azobereka ibintu bitegezwa kuba, murabona azoba azobitunganya ibyakozwe n'umuntu bizobikora, kandi we n'ijambo. Igihe mwemu yera azozira azobimenyekanisha ubwiwe muri mwebwe n'ibyanditswe, kandi icyo ni ikimenyetso cy'ukuri ko mwemu yera ari muri mwebwe n'uko n'ijambo. Ubu murabe byogenda gute? Namba mwarabuze mu ndimi nshaka gusa nkukubaza ivyo Yesu yavuze ku igihe muhe mazozira yokora ibikandi vyogenda gute namba wabuze mu ndimi wasimbagurise wavugije induru n'ibindi byose ama rero akaza mu ijambo kandi nababwiye ko mwatizo nabeme je ivyanditswe nkuko nabikoze ku mwatizo ukoresha amatazirano ya data umwana na muhemu yera neza na neza kudataura ku byanditswe ko atanu umwe yigeze abatizwa nkuko kandi murabandanya kandi mumatana n'ibyo ko bigenda kose mwashobora kumbwira ko muhemu yera muri mwebwe yokora ikintu nk'icyo yohakana gute ijambo ryiwe bwete iyo ndaberetse ibyo mwategereje kuba muri iki gihe ukuntu umwana w'umuntu ategereza kwishyura ubwiwe nicyo ategereza gukora n'ibi byanditse byose ubu kandi rero murabona amanuka kandi abigaragaza hanyuma mukamata ko neza ku idini kandi muvuga mwamutse bwa kabiri mwashobora guha insiguri ibyo noshobora kubwira umugore wanje ko ndamukunda hanyuma nkareshe uwundi mugore no kumwiruka nyuma hanyuma rero nkamubwira bivuye ku mutima wanje ko ndamukunda yumvira ko goba ari urukundo gukuri nyoshora kumbwira ko ankunda hanyuma mugiye nagiye kure akiruka hanyuma y'uwundi mugabo ivyo ni ivyo neza na neza Isirayeli yakoze murazi bire hariya ukuntu yavuze yabwiye Isirayeli ati washanje amaguru yawe kandi watumiye mugabo wese yahita wakoze ubusambanyi imbere yanje kandi ngiye kuguta kure na hukane nawe neza na neza ivyo ni biki ukora ubusambanyi ugwanya umubiri wawe bwite kandi iyo umugore agiye maze akabana n'undi mugabo cyangwa umugabo n'undi mugore igihe babiranye bandutse imibiri yabo bwite kandi igihe umuntu avuga ko ari umukristo kandi akazohakana neza na neza ibyanditswe ko ari ibyo akora ubusambanyi agwanya umubiri yavuga ko ari umwo murabona rero ni ikimenyetso cya Antikristo ku buryo ko byohenze n'uwatoranyijwe niba byashoboka mwene Data Branham ni byiza ku mwana mutoya kwambara amapantaro n'amabutura afite imyaka ingahe ni wewe uko wobiraba namba uri umukristo mukobwa mutoya canke akana gato yako kari kose ndibaza sindabizi ikintu cyonyine nzi nibirivuga ko ari gisesema ku mugore kwambara impuzu y'umugabo murabona umugore ntihavuga umwana ari kubu gusa ukora uko uvyumva kuri ivyo kubwanje nta kintu mbona kibi na kana gatoya gakobwa gatoya k'imyaka 4 cyangwa 5 iyo bakiri batoya murazi ico shaka kuvuga niruka ahantu hose mu kibuga namba yambaye ivyo mwita amapantaro cyangwa icyo cyose na kana gatoya simbona ikintu na kimwe kibi kuri ivyo mbore murabona ndababwira gusa ico ijambo rivuga nti bisesema ku mugore kwambara impuzu y'umugabo ni hehe dutegerezwa gukoranira hamwe kandi mwa wavuze ngo dukoranire hamwe kuri zijya nzamba nibaza mugenzi mushikanje wari we wese ko wihenze hariya sinigeze mvuga gukoranira hamwe kuri zijya nzamba navuze ku Isirayeli akoranira kuri zijya nzamba si umugeno mu mahanga oya nzamba gusamirana ku nzamba andwe kwari ugukororanya Isirayeli ni bangaye bazi byo kuva ahantu hose ego yawe ya oya Isirayeli rero ntidukoranira ku nzamba hamwe na umugeni ntabikora nzamba nziza inyuma y'umunsi mukuru wa Pentecote murabona kandi za kandi si kibazo ubu mwene Data Branham namba umufise umwanya ndagusabye usigure Matayo 10:41 nifuza kumenya impera y'umuhanuzi ico arico ni byiza cyane rero Yesu yavuze ati wakiri umuntu avugishwa n'Imana kuko avugishwa nayo azohabwa imera nk'iyo muvugishwa n'Imana impera y'umuhanuzi ni ukuba umugenzi w'umuhanuzi wakiri umuntu w'umugororotsi mu izina ry'umuntu w'umugororotsi yaronka impera y'umuntu w'umugororotsi nibyo kandi namba bashaka kumenya icyari cy'impera y'umugororotsi y'umuhanuzi ni ukuba umugenzi w'uwo muhanuzi murabona ni impera ni umugenzi wanyu cyo kimwe na wa mugore w'umunya shunebu kazi byoshobora kuza kugihe kikenewe murabona byarabaye kurewe murabona mitegereza abakoze bima oh mana we rero ntegerezwa gusa guheza kandi bagenzi ndanga kubikora ariko ho nyene raba ngaha raba gusiyo amajana oya ariko ndabiza ariko ndakunda ko mvuga ivyo ariko ndiyumvira ko abantu nyene bahava batwara imodoka ari birometero amajana iri jormana ariho gusa hari byinshi gose hari amwe ne Data Branham nashaka kumenya ibijanye n'inganzi y'imyaka 1000 gani inyuma y'amazimano y'ubukwe canke ni ku isi vyereke vyose sindabitahura rero mwene data canke mushika kanje kubirijanye birarongoye kubitahura ubwanje biragoye ariko ikintu cyonyine nshobora kuvuga ni kiyuko amazimano y'umukwe azimbere y'inganje y'imyaka igihumbi rero murabona umuntu umwe ndazi yuko hariho abantu bamwe ikibanza kuri ibyo mvuga twitimwene Data Branham hazoba amayinga mirongo irindwi oya Mesiya ategereza kuza akavugishwa amazi hagati y'amayinga mirongo irindwi amayinga mirongo irindwi yari imyaka indwi ategerezwa kuvanwa mu bazima agatangwa kikimaze ni bangahe bavyibuka ni byiza ni imyaka ingahe none Yesu yavuze ubutumwa Mesiya itatu n'igice rero haracyasigaye itatu n'igice yashinzwe kari mu byahishuriwe Yohana igice cya cumi na rimwe aba bavugishwa n'Imana babiri bavugishwa iminsi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu imyaka itatu n'igice kitasezeranywe Isirayeli igihe umugeni azova yagiye ni bangahe babitahura ubu murabona ni byiza ni byiza iki ni mfise ahantu ahantu ndandariza ibifungurwa kandi ahanini nakira abana bo mu mashuri yisumbuye kuva aho nziye muco nakuyeho cuma cyo gukina kamari hamwe n'agasandugu ko kudumukizamo amahera baragafise imiyabaga inywa itabi kandi bashaka umuziki wa rock and roll kuri radio nugurura gusa amasahane ku munsi sinemera ibyo kunywa itabi cyangwa kunywa inzoga ariko bimbuza amahoro kugumana icyo kibanza murazi cyo ni kibazo murabona ikiro nuko yuko uri nkumbure utegereza kubaho ariko azi kuyuko icyo byo nkorera byo ntero ruhagarara cyane sishobora jewe byo nkumbure wo shobora kubyihanganira ariko uwo mugwi w'aba Rick hariya witwara nkuko nababa Ricketa no mu byo ndwazi misazi murabona kandi ndababwire jewe yaba ari ahanje ndazi cyo nokora novuze nti mura hagarika gukora ibyo canke musohoke muve ngaha murabona nokoreye ahantu hameze neza canke sindahakorere na gatoya ariko wewe namutegeza gukora ibyo kugira ngo ubeho sishaka kugukengera mwene data canke mushikanje ndazi yuko bigoye kuvuga ibi bintu ariko byose gusa si byiza murabona kuko byasa nkaho nk'umuntu umwe yavuze muri iki gitondo kubijanye n'abagore bacu bambara impuzu zabo ngufiya cyane abagore bacu batama akazi bari icyitegererezo kiri ku bagore bakiri bato niyumvire yuko navyo ari vyo murabona kandi niyumvira yuko ari cyo kimwe iyo babonye hariyaho kunywa itabi no kwigenza nabi bakaba igishinga ntahe cyanyu ni nizo ndahiro zose no kuba uri impande y'abo bana nk'uko nabo bigenza nk'uko nawe atacyo ubivuga ko ni ikintu kibi gushingira intahe cyawe wewe ukore icyo umwami akurongoreramo gukorera cyose ndasenga ngo Imana ize kurongorere mu nzira namba gutonda umurongo kugira ngo winjire mu rusengero bizosigara ari umugani gusa hagiye kuzobiki namba tuzoca mwihamwa mbega dutegerezwa kuboneka umwe wa mubabaro nyene namba tudategerezwa kubona murabona iki kibazo nkumbure ni ikindi ko ndagerageza kunyaruka sinotegerejwe kubikora notegerejwe kubisuzuma bisubiza ngaha kuko hariho ahantu woshobora kubigaruka ko isaha murabona kandi mukabicagagura gusa ngiye guhagarika raba o abantu bashaka kuvuga ivyo niyumvira yuko ishengero rigiye kuzoba mu mibabara murabona ntibizoyicamwo ntirizoyicamwo murabona kuko byaramaze gucungurwa rero ishengero abitwa ko bari abizera ba Loti bazoza mu gihe cy'imibabaro murabona kandi baronke barokoke nk'abaciye mu muriro Nowa yaciye mu gihe cy'imibabaro atwaye hejuru yaca yasohokanye na Hamu yasubire konona isi ubugira kandi murabona Loti yarasohotse abakobwa biwe bwite baryamanye nawe kandi yavyaye abana ku bakobwa biwe bwite murabona ariko Aburahamu yazanye uruvyaro cami yazanye uruvyaro rw'isezerano Enoki yagiye mu bwiza bw'izamugwa yafashe gusa urugendo yihatira muhira ntiyigeze aca mu gihe cy'imibabaro murabona Gibyo murabona nti Bibiliya ntishobora mu kigeranyo kandi bigeranyo ntishobora kwihenda. Murabona nti ivuga bitara bakukumugenere rishengero bizoca mu gihe cy'imibabaro. Rero abantu bavuga bati abera ba kera bameze gute, kwari uguhinduka kububwiriza byari mu gihe cy'uguhamwa, ariko iyo uba ngaha kugira ngo wumvirize ibi bihe by'ishengero no kuraba ukuntu binjiye muri ajya mwijima kandi bategereza kubikora. Rero byerekanaho wategereza kuronka iryo hamwa, kuko kimwe cyose mu bihe by'ishengero n'ibindi bitangura kwereka ko bagiye binjira mu mwijima birushirije gushikaho. Amaherezo bagera ahantu harambye bakahakana neza izina ryiwe no gufata irindi zina babeshaho kandi bari bapfuye Sarudi. Hanyuma rero haje Tuwatira na Sarudi, hanyuma rero haje hanyuma twageze kuri Philadelphia n'ibindi. Nyuma yaho haje igihe cyo guhamagarirwa gusohoka ku mugeni yategereza guhungurururu banza ngo rwose byahanuwe ko bibereye guhunga uru rubanza rwose n'uburake bwari bugiye kuza ku isi ko uhanurura ko ubereye kuruhunga atari kurucamwo kuruhunga. Murabona ubu nta muratahura mwese, murabona ishengero ry'abakazuyazi bose abo bari bose bari hanze y'umugeni yatoranyije bazoca mu gihe cy'imibabaro ntibazozuka mu izuka rya mbere. Abandi bapfuye ntibazosubira kuba bazima imbere y'imyaka igihumbi. Umugeni wenyine yageneye imbere yatoranijwe yatowe abatoranijwe n'Imana ubwayo nibande mwene Data Blanam. Sindabizi, sinshobora kubabwira abaribo, ariko ndazi bazoba hariya kuko umwami yarabivuze. Murashobora nibo bazoduga hejuru y'imibabaro, ariko abandi bazoca mu mibabaro bazohona, kandi ikintu cyose kizokwicwa imbere y'inganji y'imyaka igihumbi. Hanyuma bagorotse bazokwinjira mu nganji y'imyaka igihumbi kandi bazobaho imyaka igihumbi, kandi nyuma y'iyo myaka igihumbi rero hazoburu banza kw'intebe ya yera yihambaye. Hanyuma rero abapfuye bose babe anabeza bazozuka kandi bitabo birugurugwa n'igitabo cy'ubugingo cyaruguruwe kandi abera umugore n'umugabo baricara maze bagacira urubanza isi. Kandi rero ashikira rya jambo ngo kandi azocira urubanza amahanga yose avize inkoni y'icuma amahanga yose azohagarara imbere yiwe hariya, kandi azobacira urubanza avize inkoni y'icuma azotandukanya intama n'imene kandi abwira impene ati mve ruhande maze intama ati nimuze mubo Data yahezagiye. Kandi rero hazobikoraniro ry'inkambi ya kwese, kandi Satana azoboha kugwa mu ibohero ryiwe hanyuma aje kugwanya Bera ubugira kandi neza na neza nk'uko yabikoze mu bwiza ubwa mbere. Hanyuma rero Imana igwisha umuriro n'amazuku bivuye mu ijuru, kandi isi yose ivanweho iraturigwa yose maze isambuke, kandi nta kiyaga kikiriho, nta mazi akiriho, nta na kimwe gisigaye ku isi. Ibirunga bizorunga maze biru turike kandi bisambure kandi ikintu cyose. Kandi mbona ijuru risha n'isi nshya, kuko ijuru risha rya mbere n'isi ya mbere byari byarangiye n'ikiyaga nticyari kikiriho. Jewe Yohana mbona umugwa wera uri kuva mu ijuru ku Mana witegure nk'umugeni usharizwa umugabo wiwe. Muravyibuka kandi muri uyu mugeni ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi Imana izogerera hamwe nabo kuri uyu mugwa ukozwe nka piramide y'impande z'ibipimi metero kwadrato ibihumbi bibiri n'amajana ane, kandi hejuru y'umusozi w'uwo mugwa hazo umuco. Amen. Yo jya mugwa ku musozi Siyoni nk'ingenzi ya maranda ukunda, tuzobonana muri ibyo bihe genzoshikira muri uwo mugwa ku musozi hejuru ku musozi Siyoni. Ni umwagazi w'intama zobari, kandi uwo mugwa nzokenera umuco kuko umwagazi w'intama n'uhoraho wawo, kandi hejuru y'umwagazi w'intama hazo Data ariwe Logos, Imana umuntu uhambaye, umuco w'ibihe bidashira uzoba murikira neza hejuru y'intebe, kandi Yesu ntazoba ari ku ntebe ya se, azoba ari ku ntebe yiwe. Data azogendagenda hejuru y'umwana kuko Data n'umwana bari umwe, kandi mu gihe bazoba bakivuga nzokwijura imbere y'uko bashobora kubyiyumvira nzobyiyumvira. Ibyo ni byo kandi kandi Yesu azohereza igihe gitunguranye, gitunguranye imana nzima itunguranye yacunguye kandi abadata, sibyo? Zogaruka ku mana data ariwe muhemu isumuntu ni muhemu kamere kose kubugwaneza gakoraniye hamwe ni imana kandi mu bugwaneza ubikini cyose cyononyo kivuye mu cyiza ni kibi ubu bwo ni ubwami bwa satani byiza byose ni by'imana ikibi cyose ni hanyuma rero imana ikintu kintu gifadika mu muntu yitwa Yesu Kristo ariwe yari umwana wiwe uyu mwana yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo ashobore kuzana abana ndi bana kuburyo imana yacitse umuntu agaragara ikorera byose muri byose muri ico gihe muzomenya ko ndi muri data na data ari muri jewe nanje ni muri mwebwe namwe muri muri jewe yo mwene data zobu munsi ukure ntuzotegereza gutwara imodoka ibirimigani kumviriza ubutumwa butumwa buzoba buri kumwe natwe neza ico gihe sivyo yo kizobigiye kigitangaza igihe kigitangaza turindi ico gihe imana inyarutse ku za kwayo iki gisagara kinini kiri hariya ntibizoba mwibaza yuko ari ibirometero 2400 by'amaduga ibyo ni byo bibiri ivuga rero ntibizoba ari ibirometero 2400 neza na neza nkuku murabona turafise ikindi gipimo gipima ibintu by'inyigisho ndonda bihugu kivuga yuko impande zose zingana iyo ni piramide murabona kandi gisagara kizotangurira ku mbore ku gipimo cya 60 kandi namba kigizwe n'ibirometero 2400 vyacu nimwiyumvire gusa uko bizoba kingana ujo uja hejuru n'umwanya bifata kugira ngo ushikeyo hari nigihe mutazomenya ingene mwaduza umusozi rero ibirometero 2400 uja hejuru ku gipimo cya 60 bimeze nk'aho mwoba mumeze nk'uko murabona kandi gisagara gikwiriye umusozi wose ni hejuru cyane nk'uko ari harehare ni hejuru cyane nk'uko hagutse ureba uruduga n'ureba umanuka byose birangana impome zacu ziranga na piramidi z'impome zine kandi izo mpome zose zizoza rero impome zizungurutse icyo gisagara izo mpome zizoba zivisi metero 60 z'uburebure bw'ubuduga matambwe 145 nciriye mu nkokora kandi rumwe muri izo nibuye nimwiyumvire gusa kuri icyo gisagara abagenzi yo mana we kubera iki gutuma hano muri ino nyubako ishushe kubera iki dukora ibintu kubera iki tugenda hantu hahere ya gutya n'imodoka harehare kubera iki ducumuka uragutya agace kose kinzira karabera yo imibabaro y'inzira izoba ubusige nzoshigira ku iherezo ry'inzira n'ivyo yombe ngiye nico giye kizobareceza kandi hariya Yesu azokwicara ku ntebe y'ubwami kandi munsi y'intebe y'ubwami hazotemburuzi gw'ubugingo rutemba muri izo mpome zine zimanuka mutu umugende mutoya mu mutugezi dutoya kandi tuzogira hari uruzi kandi ruzomanuka ruce mu gisagara ruze utembera mu mayira yose nk'uku kandi kuri buri ruhande ibiti by'ubugingo bizokwama bizokwandura ivyamwa buri mu minsi 30 yo mbega igisagara kandi nimwibuka imana umuremyi yaremye ijuru n'isi ubu ari mu bwiza ariko ategura icyo gisagara Aburahamu yakirondeye yavuye mu gihugu ciwe yitandukanije n'icari umubiri cyose kugira ngo arondeze kubera iki yari umuhanuzi kuko yari muhanuzi yarashwe na mpemu yarigize cha mpemu kandi muri we hari mu ikintu kimubwira hari igisagara rero yaciye atangura kukironde yavuze ati ndi ngenzi na kavantara kandi ndondera igisagara umugezi n'umwubatsi watwa imana yarabizi yuko ico gisagara kira hantu hanaka yo mana we kandi ndizera yuko kwisi nyene yakirondereye ko hariya nyene muri Palestine ni hariya kizogaragarira kuko kiri ku musozi Siyoni ni hariya kizoba kiri ni murabe aho kizogera mu kiyaga n'umukiyaga kwapo mu kiyaga uca mu gende nimwiyumvire kuri ico gisagara gipemya birometero 2200 n'amajana ne kiri mu misozi y'ura uyo bizoba ibyigitangaza kandi ntambwe n'umwagazi w'intama bizoryama na hamwe ntambwe cyo kime ni inka bizorisha hamwe idubu izotemberera izotembereza kandi bingira izotungwa n'abantu mbega kizoba ari igihe kimeze gute ntihazobaho kubabaza cyangwa kubonona byose bizoba mahoro no mu rukundo nta gusaza kuzoba kugihari nta ndwara izoba ikiriho nta rupfu ruzoba rukiriho bagenzi banje ibisinkuru pe Pere Noel changi kintu kigiti cyo kigisigabarenge kinaka bi randitswe mu ijambo kandi ijambo ntigigeze rinanigwa kandi ntimwiyumvire kwisezerano nyene atari mu gihe cyakira cya Bibiliya ariko muri iki gihe turimo igihe Imana uyu munsi nta nakanyugute ku ijambo giwe kigeze kananigwa yo ndiko ngana muri ico gisagara ndagikunda mweho oya umwene data mushiki wacu ni saa 6:20 ndabizi ukumvise hana bagenzi baje bava mu kenda kindabizi ukumvise abagenzi baje bava mu micungara itandukanye mu gihe namba mushaka kuraba kizuru ndababwira icumba cyanyu nababwiye yuko imfungo wazo mu ijoro zibarindire ko kandi nza kuri nza kuri amahera y'uburaro nabamwifuza kuguma hano kandi namba mushaka mwoja kuraba hariya hepfo kandi nzobikora nta hengeshanya nzokuri ico nshobora kubafasha cyose ndabakunda siyo ntumbero yanje kwicura ibi bibazo nkumbore rimwe na rimwe ugutandukanye namba mutavize ni byiza ndashaka yuko munkunda nubwo ari uko kubera Imana azi yuko jewe ndabakunda ndagerageza gusa kwishura ibi bibazo nkuko ndabeze birashoboka yuko noba nihenze muri rimwe murebe mugenze ariko ntibiba bimvuye ko yoba nari naronze nk'ibibazo bitandatu cyangwa umunani rero no shobwe kuguma kuri byo neza na neza nkabisigura neza na neza negerageza kubyicura byose nta nyarutsa imwe bimwe byerekeye kugorongorana no kwahukana niyumvire kwishura bimwe muri ibyo ariko mbona ntashobora kubira nkano ndabitoye ariko ndafise ibibazo bihambaye hani ibibazo bihambaye ngira ndabyishure ku bwanyu namba ndabishobora rero namba uba ngahafi uhamagare Bill ku wa gatanu nzomenya icyo gihe namba nzoba nagarutse nzotsinga muri iyi inga ariko mvize imibonano myinshi yo mu mwiherero yo ikirundo kingana nka gutya kandi mfise hafi byinshi muri Arizona gutyo ntegereza gukora muri immense genzo shobora kandi n'abantu bagwaye by'ukuri bamwe muri bo bafise ibibazo kandi bashaka kumenya gusa icyo bategereza gukora abagabo n'abakenyezi bafise ibibazo kandi bimwe muri ibi binga bitegereza guhindurwa imibonano yo mu mwiherero kubusinabishobora kubisomera neza mu ikoraniro ivyo abantu bavuze mu nga ku bintu byabo by'ukuri ngorana nibintu nkivyo kandi ndasavye biri kugaruka gusa no kubona bo aribo no kubahamagara kubabwira ko twabashize gusa mu baronko mubonano kuburyo nshobora kubutabivugira bimwe birahambaye cyane kandi nibibazo byotegerejwe kwishugwa ndingaha mu kugerageza kubafasha guko ndabakunda muri abana banje nivya ye Kristo ndasaba umwe mu wese muri mwebwe ndabasabira ijoro ndasaba umwanya wose iminsi yose ndabasaba kandi uko nka mwene data na mushikanje muri abana banje ndiso mu butumwa bwiza atari data nkaho yoba ari umupateri ndiso mu butumwa bwiza nkuko Paulo yavuze hariya nabavyariye Kristo kandi nabahaye umugabo umwe niwe Kristo no kuvuga ko ndabashingira kuri Kristo n'inkomi itunganye ntimumpemukire ntimumpemukire mugume murewe inkomi itunganye nzobikora gute mwene data Branham gumana n'ijambo ube huwejejwe kandi utagire gatosi ntugire na kimwe ufana n'ibintu byese namba urukundo rwavyo ruri mu mutima wawe vuguti yo Yesu ndagusavye ibivane kuri jewe sinshaka kumera gutyo ubu sinshaka kuvuga kuba umuntu munaka avuga ibi gusa nshaka kuvuga wize w'inkomoko wizeye Yesu Kristo maze ubeho bikwiye ku munsi w'intukore ibi Nero kenshi mvuga kwizera kwabo kwa Calvin rero nibaza ko vyotuma widegembya gukora icyari cyo cyose ushaka umuntu mona kujya munsi navuze mbega waragiye ku ishengero yavuze ati nagiye guhiga umugore nu uwo mugabo yaje kuri jeyo kandi yaravuye aho basenera impuzu zo kwiyinga rero navuze nti ni kuki utagiye ku ishengero yavuze ati na mesuye navuze nti ntotegereje gukora ivyo yemwe yavuze ati sindi umunyamategeko navuze nti ariko nari nibajije ko uri umukristo murabona navuze nti waruzi ko uri kurashiribuye gigisitaza mu nzira y'ubuntu y'umuntu munaka murabona navuze nti yemwe nizeye bisi ntegereza gukora ivyo bintu sindi umunyamategeko yemwe rabari mwene data mushikangira abanga Paulo yavuze ati namba kujya inyama bishiribuye gigitsita za munzira mwene data sinshobora kujya inyama mu gihe isi izoba ihagaze kandi nibaza ko byo bavyiza cyane ubu buti mwene data Branham urahiyega ntiturigera uhiga kuyinga nika ndababwira ikintu kimwe sindi ko nditera amashugwe kuri ariko sindi ubahiriza isabato rero nizeye ko muhemu yerari isabato yacu nizera ko ibyo ariko nizeye ko twotegereje kubahiriza kujya kuko nk'icibutso namba mwubahiriza umunsi uwo ari wo wose ubahiriza kujya kuzuka rero nta tegeko rihari ryo kwitondera umunsi munaka kuko winjira mu isabato amahoro igihe winjira muri we mfise icyo kibazo ngaha ntegereza kwishura vuba cyane ibyo ari byo byose namba umwami abishatse kubyerekeye isabato niki nzobisiga Imana ibishatse kandi rero mwitegereze mwibuka ibi murabona igihe nari umwana mutoya neza haruguru ngaha na Eki yaba umukwirabara nari mfise nk'imyaka 14 nariga nkoresheje imitego kugira ngo mbeho ikintu cyonyine nategerezwa gufasha kugira ngo habone kumukate mu nzu yacu kwa rugufata udukoko tunaka narakunda guhiyiga nkoresheje imitego kandi rategerezwa kubikora naja kwishure mota nk'utwo dukoko kandi nari mfise umwambaro umwe w'impuzo kandi niyo yonyene nashobora kwambara niyo yonyene nari mfise mawe yarazinyambura maze akazimesa hanyuma agasubira kuzinyambika kandi rero nuko naja ku ishure ndi umwana mutoya ariko narahagurutse hari iri joro rimwe navuze nti mfise mitego nashize hariye hafi yo kwa weather no haruguru yaho nagenda buri gitondo nk'isaha 8 z'ijoro mfise itara kugira ngo nsuzume iyo mitego hanyuma nkagaruka hageze kugira ngo nje ku ishure nafata urukwavu naruronka kwibiceri 15 nakuramwe agasanduku k'amasase kandi nkombore yica inkwavu zitatu canke zine ntitwaronka ico gukoresha ibisiguti bikeya nk'inkwavu yemwe isosi zifungurwa zo kumugoroba nagurisha urundi kandi nkombore naronka ayakwiye yo kugura umukate canke ifu canke ifarini yo gukora isosi sinzi namba mwara tegerejwe kubaho nkuko namwe mutabayeho nkuko nashini senga mu ruzi naragenda maze nkaronka izofi hanyuma nkazidandaza ibiciri 10 na kuma mafaranga hafi $300 nashizemo insenga zanje nta bwato nagira naronga ifisi nginga y'igiti ninjira mu ruzi kandi gwabaruki gikanye nashira indobo yanje y'ibyombo kuri iyo ngiga y'igiti no gusunika kongera gusa gusunika gutya mubiri wanje uri gusa mu ruzi kandi narazunguruka nari mvise umugozi kuri uru ruhande nkaboha amafi izo fi zakora kuguru n'amababa yazo kandi nashira icombo cyanje ariko raba inshuro nyinshi nagiye muri rujya ruhuze mu ijoro isaha 6 nkazi nkanyiganyiza ingera igera kugira ngo ngure ko buri gace kose kicambo ntashobora kuronka ibikwiriye ku minsi 6 sinashaka gucoza ku munsi wendwe nari na hagaze naho ntumva ndashobora kwibona ijoro rimwe nyene nihagaze negamye nari umunyavya ariko nari mpagaze negamye nkingi nkuku nkuku umujyango yo hagwa imvura nyinshi cyane hari nk'isaha 3-5 navuze nti ndaza gucerwa iri joro ariko ndagiye maze ntegura umwe muri iyo mitego sinzoyifata ku isabato navuze n'isi nja gutera iyo mitego Imana yubahirije ndibuka igihe nahora nipfuza igihe cyose ubuzima bwanje bwose nipfuza kuba umuhigi sogokuru yari we murazi nyokuru yava mu mashamba yaronka amahera y'isabukuru nikundira gusa hanze kandi ndibuka yuko nahora nipfuza gusa ubuzima bwanje bwose niyumvira yuko yuko ndonsa mahera kwiriye gushikaho no tunga inkoya 30 ndabishitse ko kono kwironderera imitego myinshi nogiye mu misozi noretse isi yose kabandaneza nyumvira nti humure rimwe na rimwe fashe inkoya yanje ya 22 nkimenyereza kuba umuntu azikurasa muhigi wa munaka giye kimwazo shaka yuko mu mperekeza sina nina shika aho mba umuntu azikurasa neza azoreka ndamuherekeze kugira ngo ndamukingire nzoshika aho nja guhiga ndaraba kugibihome byanje kandi nkoho za mbere nziza umuntu ashobora kugura zene na hari ya gushika aho nshobora gutiza abantu nkoho zo kuja guhiga arandeka nkaja mu misozi nkavuga ubutumwa kandi bamwe mu barongozi ba mbere baza mu isi nkijana guhiga ku buntu ubuntu butangaje ingene byumvikana neza igihe no muri iki gitondo muhigi w'inyemera w'umutama ahantu hamwe ngahabisi nkoyo mu bwoko bwa 35 Remington ivyo kuri sinari nkeneye ivyo iyunho ariko yamfashe ku bitugo avuga yuko ari kwarasaza cyane ku buryo atobagihiga ati nshaka kuguha inkoya anje naravyumvirige nari umuhungu mutoye ngene nda mutse niyumviriye ko no tunzi inkoho nkiyo yo mana we uko byari ko byagenze no nubundi yumvira gusa isene nahariya ku ruhome rwanje inkoho nziza ahantu ho kuja guhiga ndibuka nsohoka n'abahungu baguma ba na bagura mabarafa soza kandi rimwe na rimwe bamwe muri bo baba bafise igiceri kirengayo maze bakagungurira imwe mana we sinashobora kubishobora ngo ngaburire niyumvira nti kandi imwe na rimwe na bahora bagura mwene n'ivyo vya kera ivyo twita ibikate vy'abana bo mwibarabara sinzi namba mwese mwibuka canke mutavyibuka ariko bamwe muri mwebwe ba kera wa kandi waburi ko ibitunguru byinshi bikaranze yonda kundi ivyo bintu turi abana b'intware dufise umutsima w'ibigore gusa n'imboga murazi ngene bimeze byo kurya ubu umuntu umwe anguriye umwe muri ivyo mikate baba basha banarakombura urutoki byari biryoshe cyane kandi niyumvira nti muhungu ujya mugabo iyaba nashobora gusa gusa kumugurira umukati urimo inyama none ubu ndashobora kugurira ishengero ryose imfungurwa ndibuka ivyo bintu byose none vyavuye hehe butumwa bw'Imana nta na kimwe nakoze ndibuka manuka ibarabara ngaha nkavugana n'umuntu umwe ndatumwe se murabizi nywa inzoga yakora whisky kandi nta muntu n'umwe yashaka kugira icyo duhuriye ko naramanuka mu ibarabara nkagerageza kuvugana n'abantu ndacahura nabo bantu uyu munsi ngerageza kuvugana n'umuntu bunaka aramutse atawundi muntu uhari wo kuvugana nawe barahagarara bati ego murabona nari umubranam rero naramerewe nabi cyane kandi narahindukiye maze ndagenda nibajije nisi nagigwa nivyo sinakoze ivyo date yakoze sinigeze nywa inzoga mu buzima bwanje ni kuki ntategereza kwihanganira ivyo kandi nabwiye umugore wanje haraheze igihe gitoya nti ntegerezwa guhakwa kuguma hanze y'igisagara Imana yabaye nziza kuri jewe niyumvire hariya aho yambwiye na utani yaciye hariya igihe kimwe Dawidi yavuze ati ni byiza kuri jewe kuba mu nzu y'isederi kandi isandugu y'Imana yaje iri munsi ihema hanze haritwikiriye nata n'umuhanuzi yavuze ati Dawidi kora ibiri mu mutima wawe vyose kuko Imana iri kumwe nawe umuhanuzi yakoze ikosa atabishaka iryo joro uhoraho yaje kumuhanuzi yavuze ati genda ubwire umusavyi wanje Dawidi uti namukuye mu cyanya cy'ibyatsi ngiye yaragira intama nkeya hariya kandi namuhaye izina nk'iry'abantu bahambaye kwese ntigeze avuga ko yamuhaye izina rihambaye yamuhaye gusa izina rimeze nk'iry'abantu bahambaye barekwese nagukoreye ibi bintu byose Dawidi nakuyeho abanzi bawe aho wagiye hose nabaye iruhande yawe sinigeze ndakugabanukirigwa kandi sinzokugabanukirigwa ariko sinzoshobora kugukureka ngo wubake ku gisagara nimvi ibyo kubigihagararo Imana yashiriye kobo dufasha bwiwe n'ukuntu yampaye kumenya abantu bahambaye kandi yampaye kujya ku isi yose kandi abantu bo ku isi yose bampamagarira kujya kubasengera n'abantu bagwaye kandi bashaka iminota mikeya hamwe nawe haraheze imyaka mikeya gusa nibashaka no kuhindura barashika mutwe guhindura barahisha umutwe wabo ku ruhande kugira ngo batandaba mu ibarabara none ubu abagwiza tunga bateye imbere kubera abantu nzana mu gisagara kandi na kirangaha biciye mu mafagitire y'imfungwa zabo ni hotel n'ibintu nk'ibyo bafise baja mu ruhande mu mahote n'ahantu hose mu gisagara abantu ntibakunda na gatoya nta n'umwe yarankeneye none ubu kubwo ubufasha bw'Imana nibaza ko ndongora umugeni wa Yesu Kristo yo buntu butangaje kunijwe rya Joseph byavuye hehe amashugwe yanje ntayo mfise byavuye hehe gihagararo canje ntacyo mfise byavuye mu bumenyi bwanje bwa teolojia oya nta byonzi byavuye kugiki ubutumwa bw'Imana bwankijije ni umuntu n'ubuntu bwanyigishije ugutinya ni ubuntu bwanzigamishije ugutinya kwanje mbega umunezero bwo buntu buserutse isaha ni zereye ubwa mbere nca mu ngorane ibikorwa n'imitego ni ubuntu bwanjanye mu mutekano gushika ubuni ubuntu buzonjana muhira kandi igihe tuzoba tumaze imyaka 10,000 muri yo mugwa ngukayangana gusa nk'izuba ntituzoba duvise igihe gito cyo kuririmba amashimwe igihe twatangura ubwa mbere yo kunkunda Yesu iyo zina ryiza ryankijije ibihe mu marayika ryankijije indwara ge narindwaye rimpa isezerano ryaho nzoba muri uyu mugwa mfise inzu mu kijya gitandara nta na kimwe kindi gifise icyo kivuze ubatari gukoraniriza abana b'Imana bose hamwe no kuvuga duti tugeretse hano igicu kiko kiragera igihe kiriko kiragerenga gusumba uko twiyumvira dusenge mwami Yesu umunsi utunganye urarangiye nkaho twoba turi hejuru ku musozi kandi twitegereza izuba igihe bishwarara bitukwira abahariya hejuru imisozi minini yayo mu burengero kandi iryo jisho rihambaye ryihugana inyoni zitangura inzira zazo zijya mu cyari iri joro riraje twabonye undi munsi uhambaye wa muhema aho muhemu yera yariko aradufasha kwishyura ibi bibazo ubu tugiye muri cya cyari mwami twitwararike ntureke ikintu na kimwe ngo kidukubite mwami uturinde inzoka zo mu ijoro n'ibikibi Imana ibe hafi cyo ibihe byose iturinde kandi idufashe ndasabye data wo mu ijuru ko duhezagira twese twari mu gikorane abatashoboye kuhaba umviriza ayo mabande bose ibibazo ntibibe bikomeye cyane kandi namba nakoze ikosa mwami uraza umutima wanjye nayo nshaka kubikora ndasabye Imana namba hari icyo aricyo cyose kibiko utazokwigira nari mureka ngo bibandanye bandi hagarare ntureke Imana nk'uko mwami ureke mbe musabye wawe urukuri kuko icyo aricyo cyifuzo cyane cyonye kiri mu mutima amandi muzima cyane narapfuye n'ama nta baganye cyangwa nta mbandanya namba sinziriye cyangwa nkangurikiriza Arizona ntacyo bitwaye kuri jewe data ubugome bwa bube ariko je ubwanze nzi yuko umucunguzi wanjye ariyo kandi ko kwerezo azohagarara ku isi kandi n'ayo nzu n'ayo nuko barizo zizokonwa n'uyu mubiri yamara nzobona Imana mfise umubiri uyo yari umuhanuzi yobu igihe yobu yakuba ku mwami kandi mwami no munsi nk'abasavyi bawe turaba imbere kandi turabona umukuza kwawe rero ntacyo bitwaye kuri twebwe mwami ryari gute hehe dushaka kukunezereza vyonyene turi mu biganza vyawe turinde mwami gushikaho izuba riserukira ubituronze kandi rero uko turajisiyone kuri urya mugwa aho mwagazi w'intamuri kura bana bana banje bato bankunda ngaha mwami kubana abo navyaye kuri wewe baciye mu migozi ya bibiliya kuni vyamwa vyari no jambo baragukunda nanje ndabakunda kandi ndazi yuko we udukunda twese turasaba mana ko wewe uza kutwinjizamwo cyane rino jambo ryawe kugira ngo dushobore kubona gusa wewe biduhe mwami se twokuzuza cyane jambo ryiwe aho muhema ashobora kudukoresha ahantu hose kugira ngo agaragaze jambo ryaryo ryose yasezeye biduhe twese nagira kuri no kuraniro hano nyine data Jackson agarutse ubu kure cyane epfo muri Afrika y'epfo gendana nawe n'umugore wiwe bane naho mwami bayobore mu rugendo rwabo ngahe hari mwene data Valerie ariko arandika ijambo ryose mvuga agerageza gukoregeta yo mana fasha mwene data bayiri mushiki wacu ngahari hano bene data bavi epfo ir Kansas na bene data Martin nabo mwene data bose ndazabingutse kubana no mumwe wese bayina mwene data Nevo mwene data Caps mwene data Rod mwene data Jackson bose yo mana ari benshi baje bavi Georgia bavi Alabama no mujucho sino kwesi yose twiyumvire ndirimbo yo bavi buseruka burengero bava mu bigo vya kure gusangira hamwe n'umwami gusangira tamire bwiwe gusangira ese ukuntu hano ari bakavana arabahezagiye bara ba mu maso hiwa kayangana n'ukundo gw'intama basangira nawe ubutumwa bwiwe buhezagiwe kutubuyenge twakamugitsibo kamana dufashe dukayangana n'utubuyenge twigitsibo cyawe kugira abandi bashobore kubona no kwifuza kumurekere biduhe mwami bazigame mu nzira yawe yose uhezagire umwe wese kandidata cyagiye cyawe ategura umukozi wawe nambushaka ko jewe mbandanye inondwe kurekira canke nyakiri yo ndirimbo iyo mibonano mishurire mwami kandi ureke menye hagati yakuno kuguza kwa gatatu kugira ngo dushobore gutahura biduhe kugira ngo abantu bashobore kuza kandi asavye no muheza girongo uze kudufasha no guhura natwe kugira kandi ngamu gikorane cyacu gikurikira bare namwe ne data Nevo naba hano bagabo bazana ijambo kure fu Texas nari ya Kansas na hano atandukanye bana nabo gusa data mwene data Pilgrim numugwi woze hari ya kandu bane nabo gusa mwami n'abana bawe batoya hose kwisi barendire kuza kwawe dufashe data turasavye mu gihe tukwishikaniye twese ubwacu mu izina rya Yesu adukoresha amen ndagukunda yandirimbo bava mu siruko no mu burengero nibangaye bayizi sinzi nkuko ndayizi ariko ndazi igihe kimwe rashobora kuyitangwa mu kiki wacu yo bava mu siruko no mu burengero bava mu bihugu vya kure gusangira hamwe n'umwami gusangira hamwe n'ubutumire bwiwe ese ukuntu abahano bakavana arabahezagiwe baraba mu maso hiwe akayangana n'urukundo rw'Imana abasangira nawe ubuntu bwiwe bahezagiwe n'utubuyenge twakamugisibo ciwe yo Yesu ariko araza vuba ibigeragezo vyacu bizoba birangi ico gihe yo ni gute nimba umwami wacu yoza ubunyene kuri bajya badafisi cyayo mbega byo kuzanira umunezero cyangwa umubabaro n'ugutugwa ivyizigiro umwami ni yaza mu bwiza tuzomusanganira mu kirere murayikunda mureke tuyigerageze bugira kandi yo bavi buseruko no mu burengero bava mu bihugu vya kure gusangira hamwe n'umwami gusangira hamwe n'abatumire biwe ese ukuntu bahano bakavana arabahezagiwe baraba mu maso hiwe hakayangana n'urukundo rw'Imana abasangira nawe ubutumwa bwiwe bahezagiwe nk'utubuyenge twakaka mu gisibo ciwe yo Yesu ariko araza vuba. Ibigeragezo vyacu bizoba birangi ico gihe yo ni gute nimba umwami wacu yo zabuno nyene kuri bajye badafisi cyaha yo mbega byo kuzanira umunezero canke umubabaro no guta ibyizigiro umwami ni yaza mu bwiza tuzomusanganira mu kirere nibangaye bashaka kumusanganira hariya hejuru yo mana yo Yesu araje vuba mugare gusa amaso yanyu hanyuma mwiyumvire mwumvirize ijwi ry'inzamba imibabaro yacu izobiranga icyo gihe yo ni gute nimba umwami wacu azoza buno nyene kuri bajya badafise icyaha yo mbega byo kuzanira umunezero canke umubabaro no guta ibyizigiro umwami niyaza mu bwiza tumuzomusanganira mu kirere murakunda ivyo pat shiemanga uzokwakirwa n'umuco muri kimwe muri bino bitondo sinabonye gusa iyo vyagiye ariko vyasa neza amen urafise igihe kirekire mwene data bizogaruka kandi nk'umukate hejuru y'amazi bizogaruka kuri uwo munsi umwe n'ukuri ni byiza yo muramukunda ukwizera kwanje kuraba kuri wewe wewe mwagazi w'intama w'i Karuvariyo yo mucunguzi uva ku mana ubu unyumve mu gihe nsenga ukureho ibyaha byanjye byose ntundeke ngo nze nigere nja kure yawe ukwizera kwanjye kuraba kuri wewe wewe mwagazi w'intama wo kuri Karuvariyo ewe mucunguzi uvuye ku mana ubu unyumvirize mu gihe nsenga twari ibyaha byanjye kure ntundeke ngo nzimire mvi iruhande yawe mu gihe ndenga mu nzira y'inzira karengana ubuzima hikujwe n'agahimba n'agahinda ubu murongozi wanje umwijima mwinshindukirire mu munsi zuhanagura ubwoba bw'amarushwa yo no munsi mbi wawe ntimubona ivyo ukwizera kwanje kuraba kuri wewe wewe mwagazi w'intama wo kuri Karuvariyo ewe mucunguzi avuye ku mana ubu unyumvirize mu gihe nsenga twara ibyaha byanjye byose kure ntundeke ngo nzimire mve iruhande yawe umugozi udufatanya wezagigwe o mana we imitima yacu mu rukundo rwa gikristo ugusangira k'ubugingo buvukana ni nk'uwo mu ijuru imbere y'intebe ya data wa twese suka amasengesho yacu yaka umuriro ubwoba bwacu ibyizigiro byacu intumbero yacu ni ikintu kimwe ukwirugwa kwacu n'imyitwarariko yacu ariko igihe dutandukanye biduha umubabaro w'imbere ariko tuzokwama dufatanye mu mutima kandi twizigiye gusubira kubonana Mushikaci Wilson muribuka araheze nk'imyaka 33 canke 35 turi mu ikoreno ritoye mu muryango twayifataninye amaboko nari ndabizi yuko muvyibuka yo turamvura amaboko dufatanye ibiganza umugozi dufatanye uhezagirwe imitima yacu mu rukundo rwa Gikristo gusangira ku bugingo buvukana n'ihugo mu ijuru imbere y'intebe ya Data wa twese imbere y'intebe ya Data wa twese dusuka amasengesho yacu yaka umuriro ubwoba bwacu ibyizigiro byacu intumbero yacu ni ikintu kimwe ukwirugwa kwacu n'imyitwarariko yacu ariko igihe dutandukanye biduha umubabaro w'imbere ariko tuzokwama dufatanye mu mutima kandi twizigiye gusubira kubonana murankunda abana bato nimukundane kugeza aho tuzobonana na Yesu kugeza aho tuzobonana kugezaho tuzobonana Imana ibane namwe kugezaho tuzobonana murankunda mbega si uw'igitangaza murankunda nimufatane amaboko mumbwirane Imana iguhezagire mwene Data Imana iguhezagire mushiki wacu bariko baratwumviriza rino joro hariya hirya y'ikiyaga mushiki wacu Wilson ndashobora kubona mwene Data shaje Seaworld ariko aratambuka avuza amashi nabonye mwene Data wacu afise ubwana hari inyuma yariya adugije ibiganza atazira Imana naciye niyumvira mwene Data Ryan ingene yari amenyereye kwicara neza hamwe ishengero rya kera hamwe n'ubwanwa bwiwe bwinshi nk'uko yariko aratwumviriza iri joro uwera mukundwa mbega si gitangaza cyane izina rya Yesu wewe mwana w'imibabaro n'agahinda rizoguha umunezero kandi rikuremeshe yo rijana huja hose ni izina ryiza insingena rigiza ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru ni izina ryiza insingena rigiza ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru. Rero jyana izina rya Yesu. Ni inzu igukingira umutego wose. Nibiki bishika igihe ibigeragezo bigukikuje. Kumeka izina ryera mu isengesho. Ni izina ryiza. Ese ingena rigiza byizigiro by'isi. Yo Yesu wafashe umugensenga bakize mwami izina rya Yesu. Mbega ari nawe ryawe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru. Ujya n'umukobwa wawe mutoya ni mwiza. Kubw'imibonano Bill arabasaba mwitunganye hamwe nawe gushika ku wa gatatu kuvyerekeye imibonano canke kuva mu gutatu gushitsa mu gutanu wa gatandatu kuvyerekeye imibonano ikurikira kugira ngo mumenye namba ta koraniro tuzoba dufise nyuma yo ku wa gatandatu. Tuvugana nawe bamwe muri mwebwe muzaba mufise imibonano, hariho bamwe muri mwebwe batoba bazi ingene bo mushika ko rero. Murankunda ni byiza ubu gushitsaho tuzobonana Imana ibahezagire mwese. Twashaka kunamika imitwe yacu kandi ndashaka gusaba mugenzi wanjye mu izina ry'agaciro agiye kujya mu mahanga ubu yerekeza muri Afurika aho nigeze gukorera rimwe n'umumisiyonari uko bw'izina ry'umwami mwene data Sadine Jackson hamwe n'umugore wiwe. Twararyohewe cyane kuba tubafise hagati yacu mu gihe cy'ibi bikorane. Mbega ukuntu Imana yamuhezagiye kandi ngira nsabe mwene data Sadine Jackson namba yarangiza igikora mu kudusengera mwene data Jackson sindabigeze.